mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ubushobozi bw'Imana bwo guhindura bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'icyenda umwaka w'1965 Phoenix, Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data.
To have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you, Brother Branham.
Thank you, Brother
Urakoze, William. Urakoze, mwene data Williams. Mwaramutse bagenzi. Ndi uyu ni umuryango wa Shakarian mwene data Williams na mushiki wacu Williams, kandi benshi muri bo ngaha barabizi. Narabibonye mu iyerekwa nk'imyaka ibiri gushika kuri itatu imbere y'uko agwara kandi byarashyitse. Kandi mu mwaka uheze igihe twari ngaha, nibaza ko hari muri zero mu gikorane cyari cya gihujya mupatiri izina ryewe n'irihe, ndibagiye izina ry'uwo yari ngaha, Stanley Musenyeri Stanley wo mu ishengero Katolika. Muribuka igihe yanzanira Bibiliya murabize, kandi yambwiye hari benshi bavugishwa bati mukobwa wanjye urakize, kandi yamenye ko yirekwa ryari ryavuze ko atazokira azopfa hagati y'isaha 8 n'isaha 9 z'ijoro. Murabyibuka rero isaha 8 cyangwa 9, kandi sinashobora kubwira Demos, kandi yamara nabwiye mukase muri kijya cyumba neza hakujya ya hano ngaha, navuze nti ntazokira. Mukasha Karian yavuze ati yemwe abantu bose baravugishwa. Navuze nti atankeka, sinashobora kubesha jewe, ariko narabivuze ntazokira. Nabwiye benshi muri bo haraheze nk'imyaka itatu ntimubo, murabibonye agwanira ubuzima bwiwe kandi yinjiye mu gitanda, kandi yadugije ibiganza byiwe maze aranakambira gutya, kandi sinashobora no kumushikira. Hanyuma rero namubonye apfa, rero nararabye, kandi hari ikintu kinakaro isaha, kandi yavuga ko hari ikintu kinaka hagati y'isaha 8 n'isaha 9, kandi rero uwo musenyeri yavuze ati yewe ndaza kwitegereza maze ndabe ukuntu ibyo bizagushika. Rero byarashyitse atankeka, turababaye. Numva ishengero ryabuze umuntu ahambaye muri ni mushiki wacu Florence Shakaria, ariko yari umuririmbyi ahambaye, yari umugore yuzuye mpwemu. Nari kumwe na nyina, nyina yari umwe mu ba mbere naronse twavuganye ku nkengera y'uburengero igihe nyina wiwe yakira, igihe abaganga yari yataye ubwenge kandi abyimbye hose. Kandi rero umuganga yari hariya yambwiye ati ubu uterekereze by'ukuri igihe senga, ntutere ubwa mu mwinshi, uyu mugore ari ku mfiro. Navuze nti ego mugenzi, kandi yaravuze yaravuze ntiyahengesha nyakumbwira, kandi yemwe sinaronse n'akajyoko kugurura umunwa nk'uko. Rero mwene data Demos niwe yambariye ngo mbandanye nduge maze ndamurabe. Ku bw'ibyo naduze ingazi, kandi Florence yari apfukamye hasi icyo gihe, yari umukobwa mutoya mwiza n'abandi bagore benshi, maze ndaduga ndamusengera nuko ndabivuga. Kandi ntiyari afise ubwenge, kandi ndamubwira yuko azosubira kuvyuka, kandi yarabikoze inyuma y'imyaka mike yarapfuye. Kandi rero Imana yishura amasengesho yacu, kandi turazi yuko twizera yuko twese twaje ngaha kubw'ubugombe bw'Imana, kandi tugenda nk'uko nyene umwe tuzocuma umwe wese muri iryo rembo. Kandi nicyo gituma turi ngaha muri iki gitondo dukoraniye hamwe, turi ngaha muri iki gitondo dukoraniye hamwe mu gufatanya kwa bagwiza tunga b'abakristo, no kugira ngo tuvuge kuri ibi bintu kandi tuvye gurire, kuko tuzi yuko bizobatankeka. Rero mushiki wacu Florence ni umugore akiri muto yafise imyaka 42 mwene data Williams ahejeje kubimbarira, kandi ni mutoya cyane imbere nyene yuko yarazi yuko afise iyo ndwara. Emwe naramweretse kandi byambarira ibizomushikira. Rero vyoba Imana irabizi vyose, kandi yabonye Yesu mucumi mbere yuko agenda. Gusa ntidushaka kumusengera kuko twarabikoze kenshi cyane, dushaka gusa kumushira Imana kubw'ubugingo bwari muri twebwe bwatubereye akarorero twese nka mushiki wacu Shakariyani kandi dushaka gusengera mwene Data Demos mushiki wacu Rose kandi mwibuke bagize ingorane zikomeye cyane mu buzima bwabo mu biheruka nise wiwe na mushiki we ubu muri imyaka iheze ariko kandi ego munsi munsa mezi 10 na mushiki wacu Edna nawe rero ndazi ngene nifatanya na mwene Data Demos mu mubabaro nagize data mwene wacu mugore n'uruyoya bagiye babisikanye iminsi mike ya kubyivyo ndazi ngene yumvira muri iki gitondo abimenya gusiyo baciwe mwe niho amenya ingene bafatanya mu mubabaro nije nabikoze ubwanje murantunga nakubise ku kantu gatoya hasi ahantu hamwe n'ukuboko kwanje kubyivyo ndasaba imbabazi ko natumye bivuga cyane kandi ntabishaka rero reka duhaguruke ubu mu gihe namba mushobora namba muze twunamika imitwe yacu data data mu ijuru twakuraniye ngaha muri iki gitondo kugira ngo tugusenge kandi tugushimire tunagutazira ko waturungukiye Yesu umucunguzi wacu kugira ngo tugire ibyizigiri nyuma yaho ubuzima buzoherera mu gihe tubona yuko atacemeza yuko tuzoba ngaha igihe cyose kandi data kubona ubu buzima bw'amagogwa iyi mibiri ishobora kwinjiramwo tunezerejwe nuko tudategerezwa kuguma ngaha igihe cyose washyizeho inzira y'ubuhungiro hari yepfo mu mwonga w'uru kandi data turagukengurukiye muri iki gitondo kubw'ubuzima bw'umwe mu yari muri twebwe nta mwaka uheze areremba amatazirano yawe mushiki wacu Florence Shakaria nk'uko tumuzi kandi watubariye kera imbere yaho mbere yacu imyaka yuko ibi byari kuba kuzoba yuko bitari kutubabaza cyane kandi turazi uko ibyo uvuga ari ukuri kandi rero ijambo ryawe rivuga ngo umuntu yabya we n'umugore amari iminsi mike kandi adundubiwe n'amagogwa turazi yuko ari ukuri navyo mwami turazi yuko twese dutegerezwa kumanuka tugaca muri uwo mwonga kubw'ibyo turagushimira kubw'ubuzima bwiwe bwari ngaha ku isi kandi twizezwa no kwizera yuko ubu muri iki gitondo yavuye muri iyi nzu ifutanye y'umwanda yinjira mu mubiri w'ubwiza udashobora kwigerugwara kandi impano ziwe zo kureremba n'ijwi yarafise n'impwemo yiwe igendera mu buntu bwa Kristo usaga iyaba yashobora kugaruka muri iki gitondo ntavyokora na gatoya yotegerejwe gusubira guca muri ibi ubugira kandi vyaraheze ari kumwe na nyina na se bahamagaye umwana wabo muhira kubw'ibyo turagukengurukiye dushaka kandi gusengera ngo uremeshe mwene data Shakarian mwene data mukundwa tuzi ubuzima yabayemo n'ingorane afise muri iyi minsi ya nyuma n'ingene ameze tumubona ariko arasaza n'imishatsi yiwe ivunguka ibitugu vyituna ariko yamara agerageza kuguma ku murimo w'Imana Mana uyu munsi mu inkomezi turasenze Mana ngo ubimuronse kuri mwebwe mubabajwe n'ukugenda kwiwe turasengeye umwe wese kandi tureke mwami muri iki gihe turiko twiyumvira kandi bitwibuke ko dutegerezwa kugenda umunsi munaka mu gihe twicaranye hamwe hano mu nyonga z'umwami Yesu Kristo twogusabira ngo ubitwibutse kandi ureke twisuzume nk'uko vyari canke duharure ubuzima bwacu nyene ko turi munsi y'amaraso n'umukwizera biturose mwami ubu nk'uko ndiko ndagerageza guha ubutumwa buto y'abantu uno munsi ndasenze ngo uze kumfasha mwami nk'inkomezi kuko ndazikeneye mwami kandi ndasenze ngo ubindonse kandi ese ho vuga ikintu kinaka gusa gishobora guheshwa icubahiro kandi namba haruye uwumva gusambira na kwijwi ryacu muri iki gitondo ataritegura guhura n'isaha irambitse imbere yabo. Ese cyoba iki gihe wo mwiheberwa uwavuze ati njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ni umwami Yesu Kristo, kuko tubisabye mu izina ryiwe. Amen. Murashobora kwicara. Mwene data Branham ashaka kumenya namba umwe wese ashobora kumva neza yakije mikoro zibiri byo bameze neza. Murashobora kumva, duze ibiganza namba mushobora kumva. Murashobora kumva, duze ibiganza, ni byiza. Mbabajwe nuko tudafise ahantu umuntu wese ashobora kwicara muri iki gitondo, kandi twizeye ko ntangura hano umwanya munini gusukuye nkumbure ukuturoza nkumbure gusumba ijambo k'umwami Imana aha icuba ijambo ryasome, kandi aturonze ubuntu bwiwe dushobore kubwayo kumukorera. Ubu nk'uko nabibwiye Billy Paul muri iki gitondo, birashoboka ko kuwiyinguza tuzajya kuvuga ubutumwa muri Assembly of God y'i Grand Way i Tucson. Namba nta muntu n'umwe hano avi Tucson nshobora kutazobona iyi ndwi, nzoba ndi muri Assembly of God Grand Way kuwiyinguza. Kubw'ibyo rero gusa twagarutse tuvuye mu buseruko, kandi ndarushe gatuya kubw'ugufungura cyane kubera ugukundana kwinshi kw'abantu bo mu soze, kandi naragwaye kubw'ibyo siniyumvise neza yindwe kubw'ibyo mu nsengere. Ngwi uvuze ngo iki mwene data Carl Williams na kwa gutweza kwiwe, kandi nibaza ko tugukeneye neza. Ubu yavuze ati udukoko twitwa opossum twinshi cyane ntacyo ndabizi ko mwene data Carl ariko inkomezi nyinshi. Kubw'ibyo ushaka gusengera umuntu munaka muri iki gitondo, yemwe atangiye kanoshima namba amwe mu masengesho yanyu yoba yanje, kuko ndayakeneye. Ubu dushaka n'ingoga kwinjira mu ijambo. Ubu sinshaka kubagumya umwanya munini, kuko ndizeye ko hari abantu badafatanije kuri telefone mu gihugu cyose muri iki gitondo, ugende hose kuva ku nkengera yo mu burengero gushika ku nkengera mu buseruko kuva mu buraruko no mu bumanuko. Amashingiro menshi menshi yararonze ibikoresho nk'ibyo mufise hano muri tabernacle. Turafatanije ku buhinga bw'itelefone, kandi n'abari phonex ahantu hose gikorane kiri bararonze neza, kandi bakoranira amasengero no muhira n'ibintu nk'ibyo biciye mu mirongo myiza. Bavuga ko ari byiza gusumba gusamirana kuri radio. Ni ubuhinga bwo kuri telefone, bambara icyo kumvirizamo canke mikoro canke icyari cyo cyose mu cumba. Hanyuma umugore wanjye yavuze avuye muri Indiana mu ndwi iheze ko icyo cyari kimwe cyo guhagarara neza mu cumba. Kubw'ibyo turasenze ngo Imana iheze agire bose abari ku murongo muri iki gitondo, aho bari bose hejuru hariya New York ubu niyo inyuma y'umutaga n'imyanya itandukanye mu gihugu cyose. Rero hariya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri twivuza gusoma iki cyanditswe, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimaze ibizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kongere kimaze. Ntimwishushanye n'iby'iki gihe yamara muhinduke rwose, mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Rero nimba umwami abishatse, nshaka gufata ikigwa cyanjye kubwiga igitondo ubushobozi bw'Imana bwo guhindura. Kugira ntimushushanywe n'iby'iki gihe yamara muhinduke rwose, mugize imitima mishya. Rero kugira ngo mumenye ivyo igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose, ni igisomwa ca kera kimenyerewe abungere benshi muri mwebwe mwakoresheje mu gihe canyu catangiwe gukoreshwa kuva canditswe. Ariko hamwe n'icyo ikintu kimwe kuvyereke ijambo ry'Imana ntigigera risaza kuko ari Imana ntigigera risaza mu bihe byose ubu hafi nyuma y'imyaka 2008 canke imbere iri jambo ry'Imana ryamye risomwa n'abantu abaherezi no kubandanya kandi ntigigera risaza na gato namye ndarisoma je ubwanje mu gihe cy'imyaka hafi 35 kandi igihe cyose ndarisomye ndabona ikintu kinaka gishasha ntabonye ubwa mbere kuko yarahumetswe yo ni Imana mu buryo bw'inyuguti murabona ni ibigize Imana bivuga kandi bigashigwa ku papuro kenshi umuntu yavuze ati yemwe rero umuntu yanditse Bibiliya oya Bibiliya ubwayo iravuga yuko Imana yanditse Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ntirishobora kunanirwa Yesu yavuze ati isi n'ijuru bizonanirwa bikurweho ariko amajambo yanjye ntazokwigera nanirwa kandi ntirishobora kunanirwa hanyuma ariwe Imana kuko ni igice ciwe kandi mwebwe ko muri abahungu n'abakobwa wiwe muri igice ciwe kandi ico kibatuma mucika ibice vyiwe ico nico gituma tuza gukoranira hamwe ku ijambo ry'Imana rero iri jambo guhindura nararondiye muri kazinduze ejo igihe nari na akaje urupapuro ruri kwa masahano ushikiye ko ngahegiye nariko ndarondera igisomwa hanyuma nabonye iri jambo canke iki gisomwa naku gisomwa kandi muri kazinduzi havuga hati ikintu kinaka cahindutse ni guhindurwa guhindurwa kugirwa ukundi gutandukanye nkuko vyahora vyahora inyifato n'ibindi byose vyarahindutse ibwina guhindura
character and everything has been changed in it to transform.
Kandi nariko niyumvira iki gitabo mu itanguriro rimwe iyisi nta fatire ifise kandi yaragaragara kandi umwiza wari kwese nta kindi atari akajagari gahagije kandi ibyisi iyisi yari imeze uko kuntu mwemu w'Imana yagendagenda hejuru y'amazi hanyuma ishusho yose yarahendutse kuva mu kajagari kose gushika muri Edeni ubwo n'ubushobozi bw'Imana bwo guhindura ubushobozi bushobora gufata ikintu atacyo kiri hanyuma bugikuremo ikintu gitangaje ubushobozi bw'Imana bwo guhindura kandi ivyo turabitahura mu gusoma ivyanditswe yuko Imana yamaze imyaka 5600 iteguriye Edeni rero ashobora kuba atamaze ico gihe cyose ariko kugereranya kandi ndabikuye mu byanditswe ahavuga ati umunsi umwe ku Mana ni iminsi 1000 kwese aho ni hamwe Imana yuhariye umwanya hanyuma avuge ko yamaze imyaka 5600 abumbe isi kandi yabumbye ku isi yabivye ku isi imbuto nziza zose ico gihe ibintu byose byari bitunganye ndi yumvira kenshi gihe abanegura batanguye gusoma igitabo cy'itanguro baca batangura kugicokora kuko kigaragara nk'igisubiramwo ubwacyo canke kiguterera hirya no hino ariko yaba tworaba gusa umwanya muto imbere yuko tujya mu gisomwa cyacu yuko Mose yabonye iyerekwa kandi Imana yavuganye nawe Imana yaravuganye na Mose imbona nkubone umunwa ku gutwi ubu we ntiyigeze avugana n'undi muntu ubwo ari uwo ari we wese nk'uko yabikoreye Mose ubu Mose yarahambaye cyane umwe mu bahanuzi bahambaye cyane yagereranywa na Kristo kandi ubu Imana ishobora kuvuga arafise ijwi ryarumvikanye Imana irashobora kuvuga kandi Imana irashobora kwandika Imana yanditse bijya byagezwe 10 ikoresheje urutoke rwayo ubwayo yanditse ku mpome za Babuloni igihe kimwe ikoresheje urutoke kegwayo yana yana mihanyira birandika ku musenyi gihe kimwe koreje rutoki kwayo imana irashobora gukora imana irashobora gusoma imana irashobora kwandika imana ni isoko y'ubuntu bwose n'ubucobozi kandi ubwenge bwose bw'ubumana buri mu mana rero kubw'ibyo kumenya yuko we ari we muremyi waremya aha turi nta wundi muremyi atari imana satani ntashobora kurema namba we yonona gusa ibyaremwe ariko imana niyo muremyi yonyine kubw'ibyo yaremye ikoresheje ijambo ryayo yarungitse ijambo ryayo rero imbuto zose yashize ku isi yaremye izo mbuto ikoresheje ijambo ryayo bwite kuko nta kindi kintu cyari gihari cyari kuvamo urubuto yarashizeho kandi zari munsi y'amazi yavuze ati habe ibihanyuma habe bijya ubu dusanga yuko kenshi bisa n'uko bibiri isubiramo no kuvuga ikintu kinaka kuco itavuga nk'akarorero mu itangurire rimwe tubona yuko nuko imana irema umuntu mu ishusho yayo mu ishusho y'imana niho yamuremye irema abantu bari uburyo bubere hanyuma rero irabandanya kandi ibintu byinshi byabaye ku isi rero dusanga yuko nta muntu yari ahari yari kurema isi imana irema umuntu mu mukungugu w'izo yari umuntu atandukanye amuhumekera mu mazuru imwe mu y'ubugingo umuntu aca agira ubugingo umuntu wa mbere yari mu ishusho y'imana ari muri mpwemu yohana kane havuga ati imana ni mpwemu kandi abayisenga bategerezwa kumusenga mu mpwemu no mu kuri ariko imana ni mpwemu kandi umuntu wa mbere wo yaremye yari mpwemu umuntu kandi yari mu ishusho y'imana kandi yashushanijwe n'imana kandi rero yashize umuntu mu mubiri hanyuma umuntu aragwa rero imana yarurutse mu ishusho y'umuntu kugira ngo acungure umuntu yaguye yo niyo nkuru nyayo y'ubutumwa bwiza ku bwanje bwanje ubu imana mu myaka 600 yateragiye zino mbuto zose nziza canke yavuze ijambo ryayo bizoba nk'uku kino giti kizoba kino kizoba ikintu cyose cyari gitunganye cyari cyiza gusa kandi yategetse rumwe rwose muri izo mbuto yuko zobaye zohindutse ubwazi giti icyo ubwoko bw'ubugingo bw'ijambo ry'imana ryavuze muri zo zabaye nimba cyari giti cy'umweroni cyari kubyara umweroni nimba cyari giti cyitwa ikigazi cyari kubyara ikigazi kuko umuremyi mukuru yari yarungitse ijambo ryayo gusa kandi rwa rubuto jambo rwari haga imbere y'urubuto nyarwo rwigeze kuremwa kandi ijambo ryaremye rujya rubuto murabona yaremye isi ivuye mu bintu bitaboneka murabona yaremye isi kubw'ijambo ryayo imana yavuze ikintu cyose kirabaho kandi nk'imana umuremyi ivuga ibintu byose bikabaho yategerezwa kuba ari isi itunganye hari ahantu heza cyane yari paradizo nyayo y'inkomoko ngaha ku isi rero nk'uko ahantu hose hategerezwa kugira icyicaro gikuru ahantu hanaka iki gikorane cyari gifite icyicaro gikuru kandi iri shami ryari rifite icyicaro gikuru kandi ishengero ryari rifite icyicaro gikuru kandi imana ifite icyicaro gikuru rero aha hantu haniniya iki gihugu tubamo gifite icyicaro gikuru rero kubw'ibyo iyi edeni ihambaye yari ifite icyicaro gikuru kandi icyicaro gikuru cyayo cyari mu itongo rya edeni cyangwa muri edeni mu buseruko bw'itongo kandi imana yashyize hejuru y'ibi umuhungu wayo n'umugeni umuhungu wayo adamu na eva kuganza ibiremwa byose byayo bihambaye byo ngaha ku isi imana yare ise wa adamu adamu yari umwana w'imana bijyanye n'ibyanditswe yari umwana w'imana kandi Imana ya mukoreye umufasha avuye mu mubiri wiwe bwite nkumbure urubavu ruvuye hafi y'umutima wiwe ku buryo yo muba hafi kandi yamukoreye umufasha ntiyari bwaba umugore wiwe by'ukuri nk'uko nawe atari bwaba umugabo Imana yari yarabivuze gusa kandi hariya niho ingorane zazananye Satani yamubonye imbere y'uko Adamu amubona ku bw'ibyo ryari ijambo ryayo gusa yavuze ndabivuze sinshaka kumara igihe kinini ya kuri ibyo ariko bamwe muri mwebwe bashobora kuzazanirwa gatoya cyane cyane bamwe mu bantu bo mu bumanuko basa n'ababona ibi nk'ibizazane gatoya ku butumwa mvise buva ku mana bw'iki gihe ku bantu ku byerekeye urubyaro rw'inzoka kandi igiye kujya muhira umwami abishatse muri iyi minsi Jeffersonville ushaka gutanga ubutumwa bw'amasaha nk'atandatu no kururanya byose murabona mu buryo buzoshikira mu ishusho y'uko muzomenya icyo tuko turavuga ni kuhora hagize ni iby'ukuri neza nk'uko byari bimeze nk'igihe nabonye mushiki wacu Florence imyaka myinshi mbere y'uko agenda murabona ni ukuri kandi ubu nkumbure ntibitahurika namba umuntu umuntu akayoza kuri jewe ikintu kinaka kinyuranye nanje bwanje nosa n'utagitahura sinshaka kunegura icyo uwo ari we wese avuga ntituri abo kunegurana sinagigwa no gukora ibyo ndashima umwami naraneguye icyaha nk'uko utizera ariko atari umuntu ku giti cyiwe murabona sindabikora turi bene data na bashiki wacu bagwana intambara tujya aho mushiki wacu Florence yagiye ejo mu gitondo murabona twese dutegereza gushika kuri iriya nzira kandi si intumbero yanjye kugerageza kunegura mwene data cyangwa mushiki atokwemeranya nawe oya nimbe kure gukora ibyo sinibaza ko muzokwigira mubona ibandi zokwigira ivuga umuntu uwo ari we wese mu izina ya Mara narumvise ko kenshi umuntu yari mu makosa ariko ibyo ni hagati yabo n'Imana ariko ibi mu buryo bw'icyaha kandi kudataura rimwe na rimwe nta nubwo ari icyaha ni ukudataura gusa kw'abantu kandi nibaza ko umwe wese muri twebwe afise uburenganzira bwo kuvuga ubwacu ko gutahura kwacu rero uyu muse muremyi ahambaye yahaye umuhungu wayo yaremye aho kuba rero Adamu yari umwana wayo wa mbere yaremye Yesu yari umwana wayo w'ikinege yabyaye murabona yari yabyaye mu biciwe mu mugore ariko Adamu yavuye neza mu kuboko kw'Imana mu irema rero icyicaro gikuru hamwe n'umwana wayo n'umugeni w'umuhungu wayo bari hejuru ya byose byasa n'ibitunganye cyane hariho umugabo umutware wa byose umwana wayo bwite n'umugeni wiwe kandi urubuto rwose rwari rutunganye ibigazi imyeroni ibyatsi inyoni n'ibikoko kandi ikintu cyose cyari mu rutonde rutunganye hamwe n'icyagezwe cy'Imana ntuhindure kamere yawe urubuto rwose rwere bijyanye n'uko n'ubwoko bwarwo umweroni ntuzokwere wihindura mu giti cy'ipapayi murabona kigazi ntiwononwe mu kindi kintu ariko urubuto rwose ruremwe nk'uko ururu bwarwo kandi yari yabyubahirije mu bihe bikurikirana yari yavuze ijambo ubushobozi bwawe buhambaye burema bwari bwakozwe ibyo bintu byari byagaragaye n'umugabo n'umugore kandi bari umutwe kuko bari hejuru y'ubwoko bwose kandi yabashize byongeye munsi y'ukurindwa kw'ikintu kimwe yari yashyizeho ibiti ibikoko n'ibindi ijambo ryayo ntibategerezwa na rimwe mu buryo na bumwe konona rijya jambo bategerezwa kuguma hariya ntuzokwigere na rimwe ukura ku ikintu icyo ari cyo cyose kuri iryo cyangwa wongere ikintu icyo ari cyo cyose kuri iryo utegerezwa kubeshwaho n'ijambo kandi mu gihe cyose kujya kuremwa kubayeho kujya mushiki wacu Shakarian ntiyotegerezwa kuba yagiye icyo gitondo mu gihe cyose kugumye kujya ubutunzi buhambaye bw'Imana nibyo twizeye ko twerekeje gusubira ko tugiye gusubira kuri ugo rugezo rya mwanya aho kijya gitondo cindwi igihe imana yaraba kuri byose kandi yavuze ati ni byiza birashimishije ego ndanezerewe ko nabikoze kandi byose uyu munsi biri munsi y'ubugenduzi nabishyize byose umuhungu wanjye n'umugore we ku buryo nabagize umutwe wabyo byose ku buryo bazobiraba byose ko bimeze neza ku kintu cyose kizokwera ibijyanye n'ubwoko bwacu ubu afise ubushobozi bwo kubikora imana rero yavuze iti yemwe namba byose ari byiza cyane kandi ntibishobora kuba ikindi kintu kuko ni icyifuzo cyanjye bwite niko nshaka ko bimera rero ndabivuze uko kandi amajambo yanjye abizanye neza na neza uko bishaka kandi ngibi ibyo byose ni byiza rero bibiliya yavuze iti imana yaruhutse ku munsi w'indwe ku bikorwa byayo byose kandi ikintu cyose munsi y'ubugenduzi kugira ngo cyere bijyanye n'ubwoko bwacu rero mwibuke kwera igihe yashyira urubuto mu isi urubuto rushobora gusa kumera hamwe n'ubushobozi bw'ubuzima muri guro bwo kuruhindura kuva ku rubuto rukajya ku giterwa cyangwa icyo ari cyo cyose ubushobozi bwayo bwo guhindura rero imana yashyizeho urubuto hariya hamwe n'inkomezi ko rwoba nk'uko yavuze ko rwoba kandi mu gihe cyose rwagumye mu bwoko bwayo bwiza rwoba neza na neza icyo imana yavuze ko rwoba rutegereza kuba kujya kuko yarukoze kujya kandi yakoze umuhora yuko ikintu cyose kiguma mu muhora wayo mu murongo wayo w'ijambo kizotegerezwa kwera neza na neza nk'uko ijambo ryayo ryavuze ko cyokwera ntigishobora kuva hariya kiyobowe neza na neza nk'uko bikwiye rero hamwe n'ikintu cyose mu bwizigirwa bw'umuhungu wayo bwite ko byomera uko rero imana yavuze iti byose ni byiza ku buryo ngiye kuruhuka gusa kandi rumwe rwose rw'izo mbuto ruvize ubushobozi muri urwo nyine mu kwihindura mu bwoko nshaka ko ruba uko niko bitegerezwa kumera kuko nahaye urubuto rwose ubushobozi buhindura bwo gukora muri urwo nyine mu nkomezi zarwo rero zo gukora muri izo nyine neza na neza icyo nshaka ko biba imana ntiyigeze ihinduka ni ya yindi nyine uno munsi nk'uko yari imeze icyo gihe imana yari yemeje gukora ikintu kinaka izo gikora nta na kimwe kigiye kuyihagarika izo gikora rero byose bimaze kuba byiza kandi bishyizwe mu rutonde imana yumvise idakekeranye rero ko ibi byose byabaye byiza cyane kandi rero igihe yabikora niho umwansi yaje ngiye imana yatanze ubushobozi bwo guhindura kandi ngiye kuvuga uyu muntu hamwe n'ubushobozi butari ubwo kurema ubugira kandi ariko yari afite ubushobozi bwo gukorera atari ubwo guhindura ariko gukore kugoreka rero ikintu cyose kigoretse cyakuwe mu kubaho kwacu kw'inkomoko hari ikintu kinaka kigendereye nabi haraheze imyaka minaka mu bugenduzi ngenda nca mu mirima y'ibigori nubyumvira hari ishami ryari ryahanyutse ku giti kandi ryari ryaguye ku mutumba w'ikigori kandi uwo mutumba wagerageza uko ushoboye kugira ngo uhaguruke ugororoke nk'uko utegerejwe kuba ariko wari wagoreswe kuko icyo kintu kinaka cyari cyashyitse iryo shami ryari ryawujyamye ko rero tubona igifegwa cyurira mu murima rero benshi muri mwebwe abagabo muri ngaha kandi nkumbure bamwe muri mwebwe abagore namba muvi Kentucky abagore bakoresha isuka hariya cyo kimwe n'umugabo bava mu mirima bafise isuka twita isuka y'izosi nk'inyoni bita signe maze bagatema ibyo biterwa byurira kuko udakuye ibyo biterwa byurira mu nzira aho ibigori byaba biri mu mirongo nk'uku rero icyo giterwa cyurira cyo bishikira kikazingazingira kuri ibyo bigori kikihorera kuko icyo kigori kandi kikizingira ko buhoro buhoro ku buryo bworoshye shoboka kuburyo bwo gukora kuvuga ko cyabipfutse kandi amaherezo kigenda gikomera kurushiriza kandi gigasunika kijya kigori gushikaho kigihindura nabi kizocikwegera ko kikizinge ku giti cyacu bwacu kizogihindura nabi kivuko cyari kimeze kibi kindi kintu kinaka yamara n'ikigori ariko ikigori cyahindutse nabi kandi twese turacyari mu ishusho y'Imana ariko bamwe barahindutse nabi rwose nk'abana b'Imana bagenda binyuranye n'ijambo ryayo mu nzira yateguye kandi yatanze kugira ngo tuyigenderemo isi yashyizeho ikintu kinaka kiduhindura nabi kituvana mu nzira idusunikira kuri yo kandi kure y'ijya nzira yaga kandi ipfunganye yadushyizemo kugira ngo tube abahungu n'abakobwa b'Imana icyaha cyakora icyo kintu kibi abahungu n'abakobwa b'Imana umuntu agoreka ndazi ko ibi bisa naho ahubwo bitangaje kuvuga muri ubu buryo kugoreka ariko uko niko yari ameze yagoretse cyangwa yaronone ko none abisigura guhindura guhindura ikintu kinaka gitandukanye kandi kugoreka nicyo kimwe bafashe ikintu maze baragihindura kandi bagikoze mu bundi buryo yamara ruracyari rwa rubuto nyine ariko rwahinduwe nabi rero tubona yuko uyu muntu agoreka byongeye yari afise umwanya kugira ngo agoreke ungana nk'uko Imana yari ifise kugira ngo ihindure rero yateye urubuto rwiwe cyangwa ntiyigeze atera urubuto rwiwe mu itongo rya Edeni kuva icyo gihe yaronse imyaka 600 kugoreka urubuto rw'Imana ijambo ry'Imana kugira ngo arihindure nabi arigire ikintu gitandukanye igihe mbere Eva yamwumviriza kandi yavaje ubwiwe igyungane ritoya gusa
Eve listened to him and got herself just one little phrase. Remember,
mwibuke ubwa mbere Satani yasubiyemo icyo cyanditswe mu buryo butomoye neza na neza uko byashoboka mbega Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri rya tongo rya Edeni murabona ntimujye ku giti na kimwe kandi mwibuke ubu Eva yavuze ati ego dushobora kujya ku biti byose ariko igiti kiri hagati mu itongo ntidutegerezwa no kunagikora ko rero mu murabe mu butumwa bwiwe yahinduye rijya jambo gatoya gusa mu kuvuga Eva yavuze ati kuko Imana yavuze yuko nitwabikora ko uwo munsi tuzopfa yavuze ati atankeka ntimuzopfa murabona yari umugabo yavuze ati wewe bikore rero kandi uru rubwoko bw'umuntu atacazi wewe mu by'ukuri ntuzi ibintu byose ariko hamwe wofata kuri ibi ucyo mugira ubwenge ugira ubumenyi womenya gutandukanya icyiza n'ikibi kandi ukaba nk'Imana wewe hamwe wofata gusa kuri ubu bwenge mfise ndaze ariko mwe ntimuzi ivyo byiza kugira ngo ubwenge ariko namba ubwo bwenge bunyuranye namba ubwo bwenge atari ubwenge nyabwo buva ku Mana ubwenge buva ku Mana kandi bugacika ubwenge busanzwe uko ubumenyi bifite bungana kose n'ibindi birenze ko canke inyigisho n'iby'umugwanizi ndaja kubiyemeza umwami abigombye mu mwanya mutoya n'iby'umugwanizi iterambere n'iby'umugwanizi mpejeje kubyigisha imico yose ku isi ubushobozi bwose bw'ubumenyi n'ibindi byose ni iby'umugwanizi ni ubutumwa bwiwe yavuze bw'ubumenyi mu itongo rya Edeni kandi yari yafashe ubwo bumenyi yono n'ubumenyi bunyuranye n'ijambo n'ubugombe n'integuro by'Imana none ubu yaronse imyaka 600 kugira ngo akore neza na neza nyene ivyo Imana yakoze gusa mu buryo bwononekaye kandi yafashe umwanya ungana kugira ngo yinjize Edeni yiwe ubu yaronze Edeni ngaha ku isi kandi yuzuye ubwenge ubumenyi ubwo bwari ubutumwa bwiwe ku itanguriro ubumenyi ubwenge ubushakashatsi nta na rimwe Imana yigeze inemeranya n'ibintu nk'ibyo kandi nshaka yuko muraba akanya gatoya yakoze ibi kandi kuko yari umuntu w'ubwenge bw'isi Rero biragoye kuvuga ibi biragoye cyane kuko mvugana n'abantu biyumva nk'uko niyumva kandi nuko namye niyumva haraciye imyaka myinshi ariko kuva kugurugwa tujya dushasharindwi n'abajya bamarayika hariya hakujya inyuma y'umusozi iki cyahindutse igitabo gishasha ni ibintu byanyegejwe biriko birashishurwa nk'uko imana yasezeranye mu byahishuriwe yohana cumi yuko yobikoze kandi turabahungu bagiriwe ibakwe imana yatoranije ku isi kugira ngo dushobore kubona no gutahura ibi bintu ibyo bikaba atari imigani ibyiyumviro by'umubiri by'umuntu agerageza kubishyiraho ni ijambo ry'imana ryagaragajwe ryemejwe yuko ari ryo ryemejwe atari n'ubumenyi ariko n'imana yuko ari byo imana nk'uko nabivuze imbere y'aha mu butumwa bumwe imana ntikeneye umuntu n'umwe wo gusobanura ijambo ryayo yo n'ubusobanuzi wayo bwite ivuga yuko bizoba bikaba n'ibyo irabyemeza niko kubisobanura haraciye imyaka mike y'igihe twebwe abapentekoti igihe ayandi mashengero yatubwira kuko twari abasazi twebwe tutari gushobora muhemu yera yari ikintu carenganya ariko ubona yuko isezerano ry'imana ryari iry'uzogomba wese kandi ubu buturazi bitandukanye murabona kandi ibyo ni buke buke ku kintu cugurutse none ubu yasezeranye yuko amabanga yari anyegejwe muri ibyo bihe byose by'ishengero yohishuwe neza mu gihe cy'iherezo kandi ubu irabitumenyesha turi mu gihe cy'iherezo turi ngaho ubu rero satani niwe yazanye iterambere niwe yazanye ubumenyi niwe yazanye ibyo kwiga muvuga muti ibyo nibyo ni byiza reka dusome ubu mu ijambo ry'imana mu itanguriro kane hanyuma dusubire kuraba gusa inyuma umwanya muto yandazi nshobora ni nateba cyane mwene data kara arambwira atankeka ariko itangira igice cya kane n'umurongo wa cumi na gatandatu babandanya bavuga hano mu itangura icyo imana yakoze mu ntumbero yo kuvuma umugabo n'umugore n'ibikorwa byose byabo kandi si ubuvumo kuri bo ariko kubabwira ibigiye kuzoshika no kuvuma isi kubera adamu kandi tubona hano ubuko eva yaronze amahasa kandi umwe muri bo yari uwa satani kandi umwe muri bo yari uw'imana ubu muvuga muti uyo oya ubu mwene data Branham gusa akanya nyereka icyanditswe kimwe aho ariho hose havuga ko kayini yari umwana wa adamu ndabereka mu byanditswe havuga hati kayini yari wa mubisi adamu ubu mumenye igihe ni yatwarinda hano dutangura ubwa mbere ku gice cya kane kandi uwo mugabo abana n'umugore wiwe nuko asaminda abyara Kayini aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho mu by'ukuri byategerezwa kuba ntibiraba namba ari umusambanyi cyangwa icyo ari cyo cyose ategerezwa kuva ku mana murabona kuko n'urubuto rwiwe ni itegeko ry'urubuto rwiwe rutegerezwa kubyara naho rwoba urubuto rwononekaye urubuto rumeze nabi cyangwa uko ruri kose tegerezwa kubyara uko biri kose ni itegeko ryayo asubirayo abyara no murumuna we Abeli ntiyasubiye kumumenya Adamu yamenye umugore wiwe nawe abyara Kayini kandi yongeye abyara Abeli amasaha satani yari kumwe nawe icyo gitondo Adamu uwo muhingamo murabona impari nini mu binyamakuru hano ndizeye Jackson ubu z'umugore yabyaye umwana yirabura n'umwana w'umuzungu mu mwanya umwe yamenyanye n'umugabo wiwe kijya gitondo hanyuma ujya mugabo ujya muhingamo kandi ujya mugabo yashaka kwitwararika umuzungu yavuze ko yokwitwararika umwana wiwe bwite ariko ko mwirabure yoshobora kwitwara ariko bwite murabona ndazi ko mu bworozi bw'imbwa n'ibindi atankeka bishika iyo ari inyuma y'amasaha makeya ibi bigaragaza ubu kugira ngo twerekane ahavuye iterambere dusome ubu hano mu itanguriro igice cya kane ubugira kandi turabe ni hehe murongo wa cumi na gatandatu nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu cy'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahera iburasirazuba maze Kayini abana n'umugore wiwe asaminda abyara Henoki yubaka igisagara acita Henoki acitiranije n'umwana wiwe iterambere ryaratanguye umuhinga Scott Field hano muri bibiliya Scott Field hano havuga hati iterambere rya mbere mumenye rero yabyaye abahungu nabo bakoze inanga n'ibikoresho by'umuziki ubukurikira yabyaye abahungu hanyuma atangura gukora ibindi bintu ibitangaza bubaka ibisagara n'ibikoresho by'imiringa n'ubwoko bwose bw'ibintu murabona ibyo nibyo yakoze bihinduka iterambere rya mbere ryari ryo kwa Kayini yakoze icyo kintu nyine mu bihe byose ubu reka tuje aho ku murongo wa 25 hanyuma twihweze ibikurikira ibyari byo Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu amwita Seti ati kubw'Imana inshumbushije urundi rubyaro mu gishingo cya Abeli kuko Kayini yamwishe Seti nawe arahava arabyara umuhungu amwita Enoshe icyo gihe abantu nibo batanguye kwambaza izina ry'Uhoraho mu ruhande rwa Seti si mu ruhande rwa Kayini murabona umunyabwenge yahambaye twese twemera mbega Communisme uno munsi ni giki ni imana yabo nubwenge ubumenyi mbega turiko dukora iki uko biri kose mbega tubahe suzuma aya majambo uyu munsi rero arafise ubwoko bwiwe bwa Edeni satani arabufise muri imyaka 2600 yakoze ntabwo ari kurema ariko yahinduye nabi si yose y'imana ibiremwa byayo ibikoko kuvanga imbuto kuvanga ranya ibiti ibitegwa abantu ndetse n'ishengero bibiriya ishengero kugezaho yigirira itongo rya Edeni ry'ubumenyi ibintu byose bitwagwa n'ubumenyi imodoka zacu ikintu cyose dufise kwagihawe n'ubumenyi icyo umuntu yakoze kandi arafise Edeni yiwe ihambaye ngara kugira yerekane yuko ubu butumwa ari ikintu cyashitse mu gihe nyacyo kugira yerekane yuko atari iki gihe ariko ibyahishuwe Yohana 10 itegereze ubwo ruvange bw'ibintu no munsi kugira bakore ibintu byiza cyangwa ibirenge y'ubwiza atari byiza gusumba itegereze abana bato uno munsi nari natwaye umukobwa wanje ku muganga wo amenyo cyo wahise hanyuma avuga yuko amenyo yiwe yari kwamera nk'ayazinga mwene data umwe muri Taxon mwene data Norman yari afise umukobwa wiwe kandi amenyo yiwe yari kwarasho arasohoka kandi umuganga w'amenyo avuga ko ubuvuba arizera yuko nkumbure mu bihe biri imbere abo bantu bazovuka n'amenyo amera uko agomba n'indya turiko turajya indya z'ibivange mbega mwarasomye Readers Digest ukwezi guheze kuvyerekeye Brigham mvuga butumwa karuhariwe mbega mwaramwumvirije ubundi ko ndamusengera kuruta ikindi gihe cyose gihe yambwiye abo bafise amakoro ahindukije n'ahandi hari ijoro abishyira kuri iryo shengero hari ikintu cyamushikiye umwe muri ino minsi ndizera ko azobona ikibanza rimwe murabe ubu ariko arahagararira gusohoka muri Sodomu cya gisagara cyononekaye kandi rero mwitegere ze mu kinyamakuru Readers Digest biri ya dendebukiwe cyane ku buryo atoshoboye gukora ibikorane vyiwe kandi bamubwiye yuko ategerezwa kuza ariruka gukora ibimenye imyimenyerezo n'ibindi ubu ariruka ikirometero n'inusi minsi yose ndizera ko ibyo canke ikintu kinaka kwinonora imitsi umuntu yarabuze ubwoko bwose bw'umuntu bwarononekaye ikintu ibintu byose bimeze nk'uko byari bimeze imbere y'igihe cy'umuzure buzuye ubwoba barahindukiye bava ku rutonde rw'Imana yabashizemo ica biciye mu bumenyi n'uruhendo cyagoretse ubwoko bwose bwa kiremwa muntu mbega mwarasomye munsi y'icyo kinyamakuru aho cyavuga giti muri kino gihe abo bakobwa bato n'abahungu bato bagera mu bigero ku byerekeye igihagararo cy'umubiri hagati y'imyaka 2025 nimubyiyumvire ko mukuru bantu uri mpemu rijya joro nabonye umukobwa w'imyaka 2022 yaricaye aram yari yacimbyaro ndamuhamagara kandi uko niko umuganga wiwe yamubwiye murabona n'ubwoko bwononekaye bwaguye burabora buki bubikiwe kuzimu ndazi ko bitumvikana neza ariko bijanye na bibiliya murabona ni ukuri kandi ubwoko tubayemo ururunganwe rw'abantu rero ni mwitegereze uno munsi baravangana ibitungwa baravanga ibitegwa hanyuma ubumenyi bugahindukira bwa bumenyi nyene bubikora kuvuga buti ivyo nivyo bihonya ubwoko bwose bwa kiremwa muntu murabisoma nkuko nanje ndabisoma yemwe ni kubera iki batabihagarika ni kubera ko badashobora kubihagarika ijambo ry'Imana ryavuze ko vyo bayuko ariko hamwe no kwiyumviriye gato boni ibikoresho kumwe kwa Yuda Iskariota bashitsa neza na neza n'Imana yavuze ko vyo baye barabikora neza na neza babicishije mu bumenyi bwabo bwite biciye mu bushakashatsi bimwe muri ico kintu nyene yahenze Eva yahenze ndetse n'ishengero iryo Eva yabahereye akarorero rero Adamu ubu ni kigeranyo wa hariya ukugira kandi cyangwa Eva naho wishengera mwitegereza icyo byakoze biciye mu kwifuza ubumenyi yasimbye umurongo uri hagati y'iciza n'ikibi mu kumviriza uruhendo rwa Satani cyangwa kugorekwa ku ijambo ry'Imana ry'inkomoko kandi ubu amashengero uno munsi yacitsa yagoretse rero sindiko ndavuga abantu umwe wese ku giti cyiwe ndiko ndavuga isi ishengero imwe rikozwe mu buryo bumwe irindi rikozwe ubundi buryo kandi hamwe n'ubumenyi kwa kuntu nyene yabikoze yazanye iterabwoba Satani yari afise muri Yesaya 14 ku murongo wa 12 mureke dusome gusivyo mu mwanya mutoya mu gitabo cya Yesaya mureke dutangure ku gice cya 14 murongo wa 12 ewe kuntu koretse uvuye ku ijuru wanyenyeri yo mu rubungu bungu we wa mwana w'umutwenzi ewe ingene uciwe ugashika hasi wewe watsinda mahanga uyu ni Yesaya ariko aramubona mwerekwa murabona mu gihe kizoza wari waribariye mu mutima uti nzoduganje mu ijuru nkuzi ingoma yanjye umbe nyenyeri z'Imana uti nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'imera y'uburaruko intumbero ya Satani kuva muri Edeni yari yo kugira Edeni yiwe no kwijira hejuru kugira inyenyeri z'Imana zimusenge abana bamusenge kandi yarashikije intumbero yiwe ubu igihe yakora ibyo maze akabizana mu ishengero ivyo ntanza kuvuga idonido wari we wese muri mwebwe mwumviriza izi bande murabizi iyo ni yasa hatubayemwo kandi ni Satani yabikoze biciye muri ya gahunda y'amashure ukwigisha kwiza ibi byiza na biriya byiza kandi igihe cyose abantu ntibazi yuko bariko batumbera urupfu impumyi zirongora impumyi abarozi abarongozi b'impumyi z'amahanga abarongozi b'impumyi z'ibyubwenge abarongozi b'impumyi z'ishengero impumyi ziyobora impumyi Yesu yavuze ati mubareke bose bazogwa mu cobo ngaha turabona ubwoko bubiri bwa Edeni zegeranye cyane hamwe gushikaho guhenze uwatoranijwe Matayo 24 ku murongo 24 havuga yuko vyoba yuko ariko ndashaka duhagarare umwanya mutoya hanyuma twiyumvirize kumvirize zino Edeni zibiri kandi kintu kimwe cyane ukuntu bibiri tubwira yuko ijambo ry'Imana ryavyayo Edeni n'ukuntu ijambo ry'Imana ritugabisha yuko ijya yindi Edeni yoje rero turazi yuko hategerezwa kuba yindi Edeni nshasha namba twokumvirije umuhanuzi Paulo mu Bitesalonike ba kabiri gice cya kabiri ndashobora kuhasoma namba mubishaka uwishira hejuru uwo munsi ntuzoza umwami gushika uwo muntu w'icyaha agaragajwe we yicaye mu rusengero rw'Imana yishira hejuru yicitwa Imana cyose kugira ngo we asengwe nk'Imana mwiyumvira ivyo rero Yesaya 14 umuhanuzi yavuze yuko yabonye Lusiferi mu mutima wiwe biciye mu iyerekwa munsi y'ugusigwa kw'Imana avuga ngo yokoze ivyo muri Yesaya imyaka majana umunani imbere ya Pawulo canke hafi y'ivyo. Ubu ngaha inyuma y'imyaka majana umunani Pawulo amubona aza mu kibanza ciwe. Mwitegereze birarangira muri Edeni yiwe, Edeni yiwe y'ubumenyi n'isi yiwe y'ubumenyi hamwe n'ishengero umugeni ryo bumenyi vyose munsi y'ijambo ry'ubwenge, seminari zihambaye, impamyabushobozi zihambaye, gahunda z'amashure zihambaye. Mwumvirize mwene data mushikanje, umwe wese muri mwebwe azoca muri iryo barabara Florence yaciyemo. Ndabasaba mu izina rya Yesu kwiyumvira ibi. Ntimwiyumvire jewe, ndi mwene so, ivyo sivyo. Mwiyumvire ijambo ndiko ndavuga rya Bibiliya ry'Imana, hanyuma murabe biciye vyemejwe neza na neza mu ijambo ry'Imana bwite mu gihe tubayemwo aho tugeze. Mu vy'ukuri zino gahunda ni antikristo bwazo, rero ategerezwa kugira Eden yavuze ko yobikoze. Ngiri ngaha ijambo ry'Imana rivuga ko yobikoze, kandi hano rimwe na rimwe turamubona bikora hariya. Yarabikoreye umugeni wiwe w'idini, umugeni w'idini biciye mu bwenge bw'ubumenyi. Azoba umurongozi muri ino minsi mu nama mpuzamakungu y'isi izoshigwaho, kandi bose bazoba hamwe na we. Kugerageza abo bantu si uko ari abantu babi batewe muri uwo murongo ugororotse w'ibigori, ariko Satani yateye ibitegwa vyikwega vyitwa ubumenyi, ubushakashatsi, amashure, impamyabushobozi z'ikirenga. Ikindi gihe ntibazokwemerera kuja kuri arutari, kiretse ushobora gukora impamyabushobozi y'ikirenga ivuye mu iseminari hano hanaka. Vyose ni binyoma. Sabo bantu ni gahunda y'ikinyoma, kandi ubu nibiki byakoretse? Byose byigaragaje ubugira, kandi vyose vyahemutse bizanye isi biciye mu mugwi w'uruvange, ukonona urubuto rw'Imana rw'inkomoko kuja mu kandi kajagari ku mwijima. Ariko ndanezerewe cyane ko Imana itwitayeho ubugira kandi ko ishobora na ntajyo kugira ikikoze muri ibi bihe. Yasezeranye ko byo yabikoze, maze agahamagara ubusho buto aribwo bwobaye umugeni wiwe. Mwitegereze hano bugira kandi uburera ingene buno bwoko bw'amashengero butunganye canke izi Eden Imana biciye muri urubuto rw'ijambo ryayo. Kandi hariho ikintu kimwe gusa gishobora kugira ijambo rizima, kandi ni muhemu kuko ni watanga ubuzima ku ijambo. Kandi iyo ubuzima bw'ijambo buhuye n'ubuzima bwa muhemu, bitanga uko urubuto kose rumeze. Ubu nimwitegereze ibyashitse. Mu itongo rya Edeni hari ubutunzi butagira akanenge bw'Imana, kandi ubwo bwari bumwe mu bubwiriza. Ibyo bwari bimwe mu bitangwa. Ububwiriza bwa mbere bwari butunganye, abantu ntibari bazi icyaha, nta kintu kimwe bari bazi ku cyaha. Adamu na Eva bose baramenya, ariko bari banyegejwe ubwambure bwabo n'umwitwikiro mu buryo bwa mpwemu mu maso habo. Ntibigeze bamenya ko baramenya na gatoya, kuko bari banyegejwe. Kuko umwitwikiro w'intama mu byiyumviro byabo, ntibari bazi ikibi n'icyiza icyaricyo. Kandi bombi bari aho baramenya, berekanye ko ubumenyi butari bwabashikira. Murabona ko baramenya, bombi baramenya kandi ntavyo bari bazi. Ubu muhindukire nimwaba muvyipfuza canke muvyandike mu vyahishuriwe Yohani igice ca gatatu, mwemu yera avuga bitaraba kuri iki gihe ca nyuma ku gihe c'ishengero rya Pentekote rya Laodikiya mu minsi ya nyuma. Yavuze uramenya kandi uri mumye kandi ntavyuzi. Rari urubuto rw'Imana munsi y'imbabazi, ntibaba ribazi na gatoya ko baramenya munsi y'umwitwikiro wa wemu yera ubatwikira icyaha. Ubu rero mu gihe cya nyuma cy'ishengero turabona ko baramenye ubugira kandi ntabyo bazi, ariko si umwitwikiro wa muhemu yera, ni umwitwikiro Satani yashyize kuri Eva hariya, umwitwikiro w'ibyipfuzo, umwitwikiro w'ukwipfuzwa. Baranduye cyane ku buryo batamenya ko baramenye. Abagore bacu ni barabara mu makabutura magufi, impuzu z'ubusambanyi. Umuntu umwe yandungikiye igice mu kimenyeshamakuru ejo bundi cy'iyo mpuzu nshyashya bagiye kuzokwambara, ngira ngo santimetero 14 kuva mu mafyigo cyangwa ikintu nk'icyo. Kandi ndibaza namba bacu, namba abagore bacu, babona ko ari imwitwikiro w'ukwipfuzwa. Rero mwovuga muti nshobora kwerekana imbere y'Imana ko ntagirizwa icyaha cy'ubusambanyi ubwari bwo bwose ku mugabo wanjye cyangwa jewe ibibi byose. Ariko rero ku rubanza uzitwa umusambanyi, Bibiliya yarabivuze. Yesu yavuze ati umuntu wese araba umugore akamwifuza bamaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Impumyi bagenda menya kandi ntavyo bazi, atari abo bagore batoyi hariya, nta kintu dupfa mfise kuri bo. Ubwo ni ububi, kandi uburyo bwo gukora bw'ishengero busa nkaho bunaniwe kubitaura canke guhagararana ngo buvyiyamirize. Barabareka bagakata imishatsi, bakisiga amarangi, kandi bakambara amakabutura n'ibindi mu izina ry'Ubukristo. Mbega ibintu biteye isoni! Murabona bongeye kugenda menye muri Edeni ya Satani, kandi ntibabizi, ntabyo bazi. Ndibaza ko mbona nkumbure ndavye ngahe kidengeri cyo kogeramwo ko abagore bari hariyo ubu, iya burya mugore yatahura gusa icyo ariko arakora, ariko ntavyo azi. Agenda menya umubiri wiwe n'uw'icubahiro, yiyambura impuzu Imana yamwambitse hamwe n'urusato rw'ubuntu runganwe n'urundi runganwe. Aguma yiyambura kurushiriza, agenda menya munsi y'ijambo giterambere ginyigisho zo hejuru, giterambere rirushirije kuba ryiza, gindero yo hejuru. Reka menye neza ko ibi byinjira byose ni iby'umugwanizi, kandi bizosamboka kukuza k'umwami Yesu, bizosamboka gace kose kavyo, nta kintu na kimwe kizosigara. Kandi yo mugenzi mu gihugu cyose, mu gihe muriko murabyumviriza ngahe for next, mwiyumvira ibyo bintu muri ngaha mu anzwa navyo. Rero Yesu yavuze ko byuhenda batoranijwe yaba byoshoboka. Imwemu ya mbere yari imwitwikiro wa mbere, wari umwitwikiro wera, muhemu yera, kandi ntiyategerezwa kuraba inyuma yayo. Ariko igihe Satani yatangura kumubwira iby'ubumenyi, yategerejwe gusa gukubita akajisho kwese. Kandi ivyo nivyo neza na neza umukobwa wiwe ishengero yakoze. Utegerezwa kwambara nk'umukinyi rangiranwa amareresi, canke abagabo bakiri batoya bategerezwa kwigenza nka Elvis Presley canke Pat Boone, canke bamwe muri abo bantu ku izina ry'idini. Pat Boone ni ishengero rya Kristo, Elvis Presley ni umumeto numu Pentecost. Abantu babiri buzuye amadayimoni basutse isi mu kajagari cyane gusumba uko Yuda Iskariyote yabikoze igihe yahemukira Yesu Kristo. Ntibazi abo bahungu, ntibazi ntacyo mfa n'abo bantu bahungu. Abagabo ni muhemu ibi bitera, mujye mu rujya ruhande gatoya gusa, kandi icyo gitegwa cyurira kizirike ku gishishwa cy'ikigori rimwe, mwitegereze igishika icyo kigori cyagiyeyo ego cha kifatiye. Kandi uko niko kizobikora igihe cyose Eva yategereza gukubita gusa akajisho ku isi. kandi reka ndababwira ikintu kimwe mwene data na mushikanje mu cete cya mbere cya Yohani gice cya kabiri n'umurongo wa 15 dushobora kubisoma namba mu byifuza bibirebwiti namba dukundisi cyangwa ibintu byo mwinsi n'ukubera urukundo rw'Imana rutari muri twebwe rero ijambo hari yasi isi ni ijambo ry'igiriki ni cosmos risegura utonde rw'isi namba dukunda imideri y'isi isi namba dukunda ibigezweho by'iki gihe namba twibaza ko ibintu igihe giteye igomwe yo dufise ibyo bintu byose namba mwiyumvira gutyo nuko ukwiyumvira kwawe ari kubi kwarononywe n'umugwanizi kuko namba mukunda urutonde rw'isi n'ibintu byo mu isi y'ubu nuko urukundo rw'Imana rutari muri mwebwe mu byibuke ewema murabi byo turabibamwo hano nshaka guhagarara gusa umunota umwe maze ndababwira inkuru ntoya na yumvanye umupatiri wabo mu ntambara ya mbere y'isi bari bataye nshaka nka Satani kwitangurira igihe yinjira mu itongo rya Edeni ntiyashobora kuzura imbuto ntiyashobora kuzisambura ariko yazimijemo ubumara kandi yahinduye nabi urubuto ntigwamye bijyanye n'ubwoko bwarwo yahinduye nabi urubuto rw'inkomoko kandi ibyo ni byo by'izo gahunda zose z'idini baracara abahungu n'abakobwa b'Imana ariko byarononywe bajya ku rusengero bashaka gukora neza umubikira ntiyigera yinjira mu kibikira kugira ngo abe umugore mubi umukozi w'Imana ntiyigera aca mu ishure kugira ngo abe umuntu mubi ntiwigera uba umunywanyi w'ishengero no gukorana mu ntoke gushyira izina ryawe mu gitabo cyanke cyari cyo cyose ukora mu ishengero ryawe kugira ngo ube umuntu mubi ukora ibyo kugira ngo ube umuntu mwiza ariko n'uruhendo nukononekara gukora ibyo Satani yarabikwiragije murabona Imana ntiyigeze igira idini nta kintu nk'icyo ahantu na hamwe kiboneka mu majambo y'Imana Imana ni idini ryacu dutunganirijwe muri yo umubiri wa mu mana mu ijuru ivyo ni vyo amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ariko murabona ndazi ko bigoye cyane ariko nshaka ko munyihanganira akanyagatu ya gusa namba mubishaka mu gihe cy'intambara murantunga kujya kuri ikigwa cyanje ariko kugira ngo ntume mutahura ibindi ashaka kubaha uko nabibonye si ibyo Satani yakoze muri Edeni yamije uburozi bubi cyane mushaka kumenya icyo uko kumija kwari ndafise icyo ukozwemwo amajambo abiri ukutizera nako ni ikinyurane cyo kwizera yamije ukutizera ugukekeranya kandi ubushakashatsi bwujuje icyo kibanza aho ikinogo kiri cyagiye mu rubuto Satani yujuje icyo kinogo n'ubushakashatsi n'ubwenge n'iterambere kandi byononye ukuremwa kose kuzuye kw'Imana ndazi ko mwibaza ko ndabashize mu ngorane ariko ndi kumwe namwe muri izo ngorane kandi twese turi ngaha kugira ngo tugerageze kubona icyo dushobora gukora ntituvuge ibyo bintu kugira ngo tube abantu batandukanye dutegerezwa kuba inyangamugayo twebwe umwe wese tugeze ku iherezo ry'inzira aho tuzokwishyura ku ijambo ryose ubunyere turazi ko amajwi yacu igihe tuvuka ukurira kwacu kwa mbere gutoya kujya ku ibane bigiye kuzosubira kuvuzwa ku munsi w'urubanza n'impuzu twambara zizokwerekanwa mu maso yacu ku munsi w'urubanza n'ubushakashatsi mwarabibonye mu mbonesha kure murabona imbonesha kure ntikora ishusho irayiyobora gusa ibara ry'impuzu igihe cyose ugenda icyiyumviro cyose kiri mu bwenge bwawe kiguma neza na neza mu bubiko bw'Imana kandi icyo kintu kininiya kizoshigwa neza imbere yawe imbere yose muri izo mpuzu zanduye wambaye igihe cyose wagiye mu nzu banyweramwo kunywa bamwera mw'iyo mishatsi Imana yaguhaye bigiye kuba kuzovyishura ntushobora kubihunga neza n'ivyumviro vyo mu mutima wawe mu gihe wabikora bizovuzwa neza imbere yawe uzobihunga gute tuzohunga gute namba dukengera gakiza gahambaye gutyo murabona nti tuzohunga ukunyiganyiga hose n'ivyimbiro vyo mu mutima birabitswe neza mu rundi rwego nimba nibaraga impunzu wambara imbonesha kure y'amabara iravyemeza irabifata kandi iravyerekana murabona kandi ivyo biri neza muri rumwe mu nzego zitatu tubayemo murabona none ni gute uburozi bwakubise ishengero bwakubise isi uburozi bwa satani mu rubuto bwarimye ibinogo muri izo kandi bazitumye zononekara uko bigenda birushirizaho yinjira ibwina mu mutima y'amashengero no mu mitima y'abantu kandi ikintu cyose ubushakashatsi imbere y'uko acika ikibanza aho ubwoko bw'abantu mu kuvangwa nizera ko urubuto rwose rwotegerejwe kwera uko ubwoko bwabwo ruri kandi n'ubwoko bw'umuntu n'igiterwa n'ibyavanzwe byose byadushize ahantu mu kurya ibyo kurya byacu bivuye mu isi ibyo imibiri yacu yagize imvange bishyira ibyiyumviro byacu byose rero namba imibiri yacu igwa iva ku myaka 20 ica ku myaka 25 kubera uturemangingo twasubiye inyuma mu byo kurya bivanze mbega uturemangingo rwacu tw'ubwoko bwacu ntidusubire inyuma si uturemangingo natwo nibyo niyo mpamvu Ricky yirukanga cyane mu ibarabara ngaho mu modoka yiwe mu gihe Riketa Elvita na benshi muri abo nk'uko twobita bajya hanze nk'aho basa n'abambaye ubusa imbere y'abantu bataye umutwe no mu cyiyumviro cy'ubufaso cyangwa indero y'ubufaso ntituje ku nkuru yanjye ntoya uyu mupatiri yavuze ko yagiye mu bitaro kandi yavuze ko abasirikare benshi bari bajyamye mu ihema yari ahejeje kunyira avuye hanze yavuze yari agiye hariya kandi umusirikare mukuru umwe yamubwiye ati patere dushaka kujya hanze kugenzura mu mirima hanze hariya bari bateye ibyo kurya bya sinapi n'ubundi bumara bw'ibyuka nk'uko babikora icyo gihe kandi yavuze ati narasohotse hariya mwene data Branham ati nta gishishwa cyari ku giti na kimwe nta cyatsi na kimwe cyari gihari hari ku ipasika mu gitondo yavuze ati hari ibimodoka bishaje by'intambara byagonze uwo musirikare mukuru yategerezwa guharura no kuraba namba hari ikintu kinaka twashobora kubikora hafi y'ikibira kininiya cy'Argon yavuze ati igihe nari mpagaze hariya jewe jenyine ati narabye hejuru nti ewe mana uku niko vyose bizomera nibyo niko vyose bizomera vyose byari vyahiye nta buzima bwari buhari na gato ibyatsi byari byahiye igiti n'ibyo byuka ibiti byinshi ikintu cyose cyarijwe byari byaramanyaguritse bya rene na ku ruhande rumwe byari byamwijwemo amasasu n'ibindi namba ibyo atari ishusho y'isi y'ikigihe aho satani yakwiragije ukutizera kwiwe ukuvanga kuri ubwenge bwiwe ubumenyi bwiwe gushikaho uko byari bimeze ku itangurira igihe imana yari yashize adamu na eva mu itongo muri iyo paradizo nziza atarupfa atandwara atamubabaro kandi ikintu cyose cyari mu rutonde rutunganye raba icyo ubumara bwa satani bwakoze iri mu kajagari nta kintu na kimwe gisigaye muri ibyo yavuze ati natanguye kurira nasubiye inyuma nari nashimye ibuye navuze nti nagaragariye gusa hariya kuraba ibyo ibuye ndari sunika munsi y'iryo buye hameze ishugwe ritoya ryera ikintu cyonyine kizima cyari gisigaye kuko ryari ryakingiwe n'iryo buye mana gitandara cyanje dukingira uno munsi we mana igihe ubu burozi bukwiye hose mu izina ry'umuremyi n'amashure dukingire ndi ndagushika kujya munsi we mana niko nsenga kwanje umuntu umwe kuri arutari yavuze ati ntuhagarikwe n'umwanya mwene data Branham ubu ndizera ko twese umwe wese ari munsi y'ubwo rutare kristo narigishije undi munsi benshi muri mwebwe barabyumvise nariko ndagenda mu biti ndiko ndahiga hanyuma numva nuhindukira hanyuma nararabye kandi aho hari karato itabi atakiri po chanki pati chanki uko mwita kandi gari hingiriro sinumva ko noshobora kuvuga izina ryabo ariko iryo hungiro ry'itabi bari bafise ikivugo bati akayumiro k'umuntu yiyumvira uburyohe bw'umuntu anywa itabi natanguye kwegera imbere kure mu biti hanyuma ikintu kinaka kirangwega gitisubira kuri rya paki y'itabi niyumviriye ni data wo mu ijuru ngiye kurya kuri ngiye hajya kuri kijya giti aho zageze zavugwa na wewe zizobaho igitondo kimwe kuki umpamagara ngo subireyo hanyuma ikintu kinaka kivuga giti urafise ubutumwa uzokwigisha kuwiyinga ikigwa cyawe cyanditse ko hejuru nariyumviriye ku ipaki y'itabi narasubiye inyuma hanyuma ntangura kwiyumvira akayumvira ko umuntu yiyumvira mbega ubuhumbi namba umuntu yari umuntu yiyumvira niyo ushoboye kunywa itabi namba ariko murabona abantu maramira ibyo ndizeye ko haciye imyaka ibiri igihe nari muri rimwe mu makoraniro nagiye mu ihayanishwa gurijwe igihe yabera ku nkengera yo mu burengero kandi bari bafise ifoto ya urbina n'abandi benshi hariya kandi abanyabwenge benshi muri bo bari mu nzu imwe kuvyerekeye ingorane zo kunywa itabi ingene bacishije umwotsi mwibuye bita marimari kandi bafata agati gatoya bagashira kubumara kwita nicyo nikotine bashyira ku mugongo w'imbeba hanyuma bayishyira mu kazu mu minsi indwi yari yuzuye kanseri gushika naho itashobora gutambuka murabona yavuze yayikuye mu mazi yavuze ati akayungiro yavuze ati akayungiro nta kintu nk'icyo kibaho yavuze ati ubu ni k'ubumenyi ubwabwo bavuze bati ntushobora kuronka umwotsi atakaburimbo kaburimbo niyo itanga umwotsi kandi ikintu cyonyine iri ni uburiganya bwo kugurisha amatabi menshi igihe ibyo jewe sinizeye ko nibaza ko ndi umurogota cyangwa umushikuzi ni satani mu mubiri imutuma anywa itabi kugira ngo imwice igihe ashaka ubumara bw'itabi bwita nikotine buri ni sigareti imwe kubwira yimara inyota rero ihinguriro riraza n'uburiganya bw'ubuhunge kandi rikavuga riti akayungiro k'umuntu yiyumvira ategerezwa kunywa itabi zine cyangwa zitanu ngo aronke ikaburimbo y'itabi ikwiye muri wewe imumare inyota nk'uko wakora hamwe n'imwe abanyamerika badandaza urupfu kuri bene data n'abashiki babo sindabitahura ariko hamwe n'ibyo hariya niyumviriye nti hariho akayungiro k'umuntu yumvira k'ukuri rero hamwe umuntu yumva yanywa itabi mwibuke bizana uburyohe bw'umuntu anywa itabi hanyuma namba udashobora kugira ubuhaze kwifuza umwotsi kugeza uronse umwotsi hariya hanyuma uronke ibitegerezwa kuzana uburyohe rero uranywa amataba ane cyangwa atanu hanyuma ukabirihira menshi kurushaho wonyoye itabi rimwe risanzwe murabona urwenge rutuma bagurisha guhenda abantu abanyamerika iyo niyumviriye kuri Vairi Forge Forge in Washington hamwe na babiri bya gatatu by'abasoda byiwe kandi atabirato ku birenge byabo mu gihe by'imbeho nyinshi kugira ba tugire abatunzi uko tumeze hanyuma abanyamerika bakagurisha ku munyamerika mwene wabo na mushiki w'urupfu bakoresheje ubwenge ku mahera umuzi w'ibibi cyose urukundo rw'amahera ibintu byose byashyize umusazi kandi ntibizi yuko iki kintu cyose kizoba ariko hamwe twogira umwotsi nitwogira uburyohe hanyuma niyumviriye ntiyariho akayungiro k'umuntu yumvira natoye igisomwa cyanjye kuva muri ako kayungiro k'umuntu yumvira gutanga uburyohe bw'umuntu yera rero niyumviriye yuko amadini yacu yamaze gukora byinshi nk'ibyo kwinjiza abantu hanyuma bakayita abakristo ko n'ukuri uko biri kose kuki baronka benshi mu idini ryabo cyangwa amadini yabo dufise benshi hariya kuko tubareka bakinjira kubera ibi binjira n'ibindi kintu icyo ari cyo cyose ibyo nta tandukaniro bizana gutyo bashira amazina yabo gusa mu gitabo mugacamuvuga ko ari abakristo n'ibyo gusa yo mukizwa kubwo kwizera mutegerezwa kwizera umugwanizi akora ibyo nyene nawe yego utegerezwa kuvuga bwa kabiri kandi ibyo bica mu kayungiro k'Imana rero ako niko kayungiro k'umuntu yumvira ndagafata mu kuboko kwanje nikozana uburyohe bw'idini ariko mu byukuri kazohaza uburyohe bw'umuntu yera murabizi ni gute umugore afise imishatsi imwoye yorengana muri aka kayungiro ni gute umugore yambaye aya mabutara yorengana muri aka muriko canke two dupataro dufashe umubiri cyane mu gihe bibiri ivuga yuko ari ikizira ku mana ko umugore yambara impuzu z'umugabo hanyuma ni gute umugabo yiyumvira ikintu icyo ari cyo cyose ubwiwe yosohoka aha hanyuma yambare nk'umugore areka imishatsi yiwe yikure nk'ibyo umugore afise imishatsi igwa mu maso yiwe ikayafuka kandi yinzize nk'uko yambaye impuzu zo munsi z'umugore wiwe umugore yambaye impunzi zo hejuru z'umugabo akayungiro k'umuntu yiyumvira umugabo yiyumvira ntiyokora ibyo cyangwa umugore yiyumvira ntabyo azokora ijambo ry'imana ryo bireka ngo birengane nta kintu na kimwe cociye muri iryo jambo iyo ni impuhemu yera kandi rizana ijambo muri wewe hanyuma rikazana uburyohe bw'umuntu yera ni mwitegereze uno munsi riketa mu ibarabara akaranga k'igikundiro imana yamuhaye hanyuma satana akagakoresha kandi azokwambara gisambanya atazi yuko indwi imwe inyuma yo ngaha ashobora kuba ariko araborera mu mva nta gihe kirekire giheze narimagaze hariya ku ibarabara nariko ndigisha mu gikorane muri asa Assemblies of God hariya i West Coast mu gikorane hariya kuri Southwestern Bible School umugore umwe akiri muto aramanuka mu ibarabara mutoya yambaye two duhuzu dutoyi dukinini uko ariko kose mu mwita n'umushatsi ugwa mu maso yambaye inkovero n'ikirato cha cowboy nariko ndaduga mu ibarabara niyumviriye nti mbega umuntu we umwana w'umugabo n'umugore baraho yagizwe ngo abe umukobwa w'imana ubu yaguye mu mutego w'umugwanizi niyumviriye nti ndizira ko nzaguhindukira hanyuma nsubira inyuma mbwire ujya mwana yasa n'uwari mu bigero bya sara wanje hariya imyaka 17 cumi n'itandatu canke ikintu nk'ico niyumviriye nti oya reka ndavyihoze ndaduga gusa ruguru y'ibarabara hanyuma ndamusengere hamwe kugira umuntu ambona ndamuhagaritse nka muvugisha vyoba vyiza ndavyihojeje rero kandi mwumvirize bahungu b'imana muri ico kibanza nyene aba ba Yezebeli b'igihe barakina kugeza aho muri ariko umuntu yiyumviye azobanza yiyumviye ashobora kuba ari uw'akaranga birashoboka ko noshoboye kwifatanya nawe ariko bizogutuma utakaza ubugingo bwawe musore bamwe muri mwebwe bigeme kuri aba bariki akayungiro k'umuntu yiyumvira akazana uburyohe bw'umuntu yera yemwe abagabo mwubatse mubonye abo bagore mu mabarabara nk'uko yemwe bana b'imana ntimubona ibyabaye mu itanguriro rya mbere igihe ubumenyi bwagize abagore beza cyane mu gihe cy'umwuzure gushika abana b'imana bafasha abakobwa b'abantu gusa abakobwa b'imana kandi imana ntiyigeze ibibaharira boronye ikintu cyose ubumenyi byiza cyane kera byahora murabona ubwiza bw'abagore buduga mu minsi ya nyuma ni ikimenyetso cy'iherezo imana yarabyemeje rero koresha akayungiro k'umuntu yiyumvira uzoronka akayabagu k'umuntu yera uzotakaza inzu yawe uzotakaza icyubahiro cyawe uzotakaza ikintu cyose waronse kijyanye n'ibyo ubugingo bwawe bizosambura urugo rwawe byotuma wundi mugabo arera abana bawe cyangwa wundi mugore arera abana bawe fata akayungiro k'umuntu yiyumvira kazozanana akayabagu k'umugore yera mugiye ahantu ho mugihano kumwera imishatsi cyangwa ikintu kinaka hanyuma bakakubwira bati urameneka umutwe urabizi tora akayungiro k'umugore yiyumvira bibiliya yaravuze iki murabona rero bahe umugongo murabona ntimukore ibyo Jewe ndi mwene so kandi ndabakunda sindabagwanya Imana irabizi kandi ibyo nivyo bituma mvuga ibintu mvuga kubera urukundo rw'Imana kuri mwebwe namba umuntu azoje hariya hanze hanyuma ntababwira umwungere wanyu akabareka mukibera ngaho mukora ivyo ntabakunda ntashobora kubakunda sinoshaka urukundo nkubwo kumugore nshaka ndonke akayabagukera kuri mushikanje nshaka be mushikanje nyawe so umuntu munaka ashobora kuvuga umuntu munaka avugiye kubijanye nawe kuba mwiza cyane n'ukuntari nabakobwa bivyigenze aja ku oya nshaka ko aba umupfasoni yo mwami ngumiza munsi gitandara ego mbanyefeso 5:26 inzira yonyene mushobora gucamwe muri ico gitandara iyo ni kozwa n'amazi atandukanywa y'ijambo uko no kuri ubu ni ntimureke uyu mugwanizi ngo aba ugusukeko ubumenyi bwiwe oya buzokuraho igihagararo cawe ntimureke umugwanizi ngo agikureho ni vyiza jewe ndi mwishengero iryo namwe iryo mawe yahoramo irya data nyogokuru nimureke mugwanizi ngo agusuke kivyo bibiri aramaze kuvuga kuri vya bihe indwi vyishengero n'ibintu ngaha byose byagiye kuri buto uko nukuri ikintu cyose cyarononekaye ikintu cyose kiraboze nimureke ngo abigusuke ko vuguti ni vyiza n'ubwenge bwo ku rugero rwo hejuru twebwe dufise ivyigwa gusumba uko twari tumeze mu minsi ya kera nture kumugwanizi ngo ari gute reke ko narakweretse urutonde rwiwe rwose rw'iterambere ivyigwa n'ubumenyi yaravyinjije neza na neza mu ishengero kandi ntimwumvirize ivyo tera umugongo wo mucafu w'amateleviziyo n'ibindi kandi gisomwa cacu kwivuga giti umushushanyo ariko muhindugwe si ukwinjira no kuvuga uti narakomejwe kuwiyinga oya injira hanyuma uhindugwe buno nyene uhindugwe kuva kuri uru ube ico Imana ishaka ko uba ubu bivana n'ubwoko bw'urubuto ruri muri mwebwe namba urubuto rw'ubwenge rw'ubumenyi rwashizwe muri wewe hari ikintu kimwe gusa rushobora gukora konona ni ivyo gusa ngo ntube umuhungu canke umukobwa w'Imana nico kintu cyonyene rushobora gukora abantu no munsi uko ndabibona bakora nkuko batanizera yuko Imana iriho mumbabarire n'umvugo namba ukwiyumvira k'umuntu wari we wese kwababashe ni simvuze ivyo haraheze amayinga abiri nari natumiwe n'umukobwa wanjye kuza mu kiganiro cya televiziyo no kuraba indirimbo z'idini ni kuwiyinga mu gitondo nshaka kumva Ora Robert kuri programu yiwe n'abajejwe ngo babimenyeshe yavuze ati urumva iyi uku no kuririmba guhambaye umuhungu wanjye ahagaze hajya yarabiyimbwiye nawe nanjye naravugije dupangiye umugore afise televiziyo mu nzu yiwe sinifuza kugira imwe mu nzu yanjye oya mugenzi sinshaka icyo kintu mu nzu yanjye no yirasa n'inkoho yanjye nta kintu ushaka gukoresha icyo kintu kibi oya mushinga nta ariko nafashe mureke ndababwire kubijanye na Arizona ngaha mwarabonye kijya kigwa urya munsi cy'amashuri sibyo ibice 80 by'abana mu mashuri ya Arizona bagwaye mu mutwe ibice 60 n'indi byabo kubera kuraba televiziyo ibyo ni biki byobaye byiza ko ukoresha inkoho yawe yo guhiga murabona rero ntimwemere ko satana batera oya mugenzi rero abantu nkuko nabivuze abantu bakora nkaho batagomba kuja mu rubanza aba bahungu n'abakobwa bari bafise umuryango w'abahindi n'ibintu byinshi nimvira ko umugabo yitwa Paul ariwe yari umurongozi wabo namba kandi narigeze mbona gushinyagurira indirimbo zigezwe n'uburyo bifashe umugwa Rix bari ngaho bazungukagiza amaboko hejuru no hasi ndashimye cyane uyu musore hano muri iki gitondo yaririmbye mu buryo bubereye umugabo nyawe ivyo ndabikunda ivyo mwebwe abagwiza tunga rimwe na rimwe hano mu simigu yabo bariki baringaha n'abatambyi b'imiziki kandi barabandanya hanyuma akagumya impwemu zabo gushikaho bahindura bagasa n'ubururu mu maso kandi uko si ukuririmba n'ugukoma induru nyinshi mu buryo bw'ubumenyi kuririmba ni umudiho uva mu mutima kandi nariyumviriye mbega ishano mbega ibitera soni none ni gute mu izina ry'amadini bakora nk'aho nta mana ibaho umuntu umwe yambwiye ejo bundi umuhungu agendana n'umukobwa wanje umuhungu umukristo yasabye ko ntanga ijambo ry'ifatiro kuri adamu na eva yavuze ati eva agendagenda mu itongo yavuze ati bana bato murabona kijya giti hari yavuze ati aho niho nyoko wanyu aturiye mu buryo bwose murashobora kwibaza wotegereje kuba abakristo b'ukuri ivyo vyofata isezerano n'ijambo ry'imana hanyuma rikabatera mu ngurube bakora nk'aho bazotegerezwa kuja mu rubanza ariko imana izozana ibanga ryose ku munsi w'urubanza bakora nk'aho imana itabaho sinshaka kubita ibijuju kubera bibiri ivuga ko ijuju si ivyo yesu yavuze ko atari ivyo ntukite umuntu ikijuju ariko muri zaburi 14 ku murongo wa mbere igipfapfa cibwira mu mutima ngo nta mana iriho murabona bo ntabwo sinshaka kubita ibijuju ariko bakora nkavyo rero murabona aho turi uyu munsi nka nta mana ibaho ndi umunywanyi w'ishengero kandi bose ikintu cyose bibiliya ni ikintu kitwenza cyane ishengero ryacu rirazaho bariko baraja yego berekeza ikuzimu neza na neza mu rugendo rwabo berekeza mu bumenyi n'amashuri amaseminari ya teolojiya n'ibindi kugira ngo bifashishe mu nzira yose ndimo yera nta mahirwe afise yo gutanga ubwishoza ku kintu na kimwe iseminari yarabihagaritse byose mpwemu yera niwe aturongora samaseminari si abasenyeri si aberekwa n'abandi mpwemu yera niwe murongozi wacu kayini yari umuntu nk'uwo yari umunyedini cyane mu bikorwa rero nambi dini ari byo byose agomba kubwira imana yoba yararenganije mu gucira kw'iteka kayini kubera yari uwusenga mu kuri nk'uko abeli yari ameze rero mwibuke niyumviriye ku mana yasenga imana yari afise ishengero yarubatse arutari yaratanze ikimaze yarasenze yarashimye ariko yaranzwe ntacyo bitwaye uko Esawu nawe niko yari murabona idini murabona ni igikorwa cya satani atari kwica ikintu cyose ariko kubyanduza gusa nibyo ntazokwica ibintu byose yo si abakominisite oya antikristo si umukominisite bibiliya yaravuze iti kubwira bazimize n'abaturanjwe ntibyashoboka ntimurabe cya gihuzu cy'icyuma ariko kimwe gisa n'ibara riri hagati y'iritukura n'ubururu ariko itegereze kayini yaje gusenga ariko yari afise urubuto rubi muri we urubuto rw'inzoka urugwa rw'inzoka rwari rwumvikanye kuri we kubera yari urubyaro rw'umugore yari azi ukugomba kw'imana kubereye ariko yaranze gukora nari mubizi satani arazi ukugomba kw'imana ariko arankuko nyene gukora murabe yari yabonye ubutumwa bw'imana bwa beri bugaragara ubu ndashaka ko mwiyumvira mukoresheje akayungiro k'umuntu yiyumvira rero umunota umwe ubutumwa bwiza bwa beri imana yagaragaje ko ari ukuri murabitahura ubu ubutumwa bwa beri bwari bwemewe kandi kayini yarabibonye kandi yamenye ko imana yari yagaragaje ko ubwo butumwa bwari bwo ariko ntiyashobora kubikora gusa ubwishimwe bwiwe bwaramimubuza nibyo ubwishime bwiwe bwamubuza kubikora yabonye imana igaragaza ubwo butumwa kubw'ibyo bisa naho ubu bigoye cyane ku bantu kwicisha bugufi ku ijambo ry'imana ntibashaka gusa kubikora bazokwicisha bugufi kuri nemera y'ishengero watangiye ariko atari imbere y'ijambo ry'imana namba ushaka kubona ibi ugende ndafise ibyanditswe ngaha nibyo ndiko ndisunga ngaha itangiriro 4 ku mirongo itandatu na 7 imana yabwiye kayini ti ni iki kikurakije kandi ni niki gitumye wijiriwe mu maso wumvise gusa ubutumwa bwa guteye uruhagarara iki none ivyo bikorera iki ni kuki wijiriwe mu maso kuko ntaje mu ishengero ryawe none ni kuki wabikoze mbega ukoresha akayumiro k'umuntu yumvira murabona canke kuki ni kuki abagutyo ni iki wakora neza ugakora nk'uko mwe ni nyoko yakoze hariya nzokwakira kandi nzoguhezagira nzogukorera cyo kimwe ariko ntiyashobora gusa kubikora yavuze iti rero nutabikora icyaha cyo ukutizera kibunze ku rugi rero iyo utubwiriba uti iminsi y'ibitangaza yararangiye barabibona neza cyane bigaragajwe kandi byemejwe murabona ivyo bintu byose Imana yasezeranye ko yokoze mu minsi ya nyuma byo mu byahishuro Yohana 10 na Maraki 4 ivyo bintu byose bigaragajwe neza murabona namba tabikora ukutizera nako ni icyaha hari icyaha kimwe cyonyene icyo ni ukutizera ntucigwa kwiteka kuko unywa inzoga unywa itabi unywa ubugoro wambara amakabutura uko icyari cyo cyose ukora oya ibyo ntibigucira kwiteka ni ukubera utizera iyo uba wizera ntukora ibyo murabona uwizera ntakora ibyo afata akayumiro k'umugabo yumvira murabona cyane canke akayumiro k'umugore yumvira kimwe muri ibyo ni byiza cyane ariko murabona icyaha kibunze ku rugi ubu murabico ibyo byakoze kuri Kayini kandi bigiye kuba cyo kimwe no munsi byatumye Kayini ajya kure umunyabyaha w'ibigirankana yagambanye n'ibigirankana umuntu wese azoguko nyene yagambaraye nibigirankana maze kubona ubutumwa bwa Beli bugaragajwe cyane n'Imana ko kwari ukuri kandi yanze kubikora yakoze cyo kimwe icyo gihe rero yajabutse umurongo gutandukana hariho umurongo ushobora kujabuka murabizi sibyo rero bakoze ibimana bose ngano hanze ku buhinga bwa telefone aho iki kiganiro kiko kiratunganywa mu gihugu cyose murabitahura icyo iyo mubibonye ko ari byanditswe kandi mundashaka kubikora Imana ntizokwama yo muzobandanya muhezagigwe niko mwe wese mu Isirayeli bari bameze babaho neza mu bugaragwa kandi baronsa abantu imirima barahezagiwe n'ibindi ariko umwe wese yatandukanijwe n'Imana ibihe bidashira niko Yesu yavuze yo yego Imana izobandanya kubahezagira ariko mwaragiye atangeka ivyo nivyo Bibiliya ivuga rero ivyo nivyo yavuze murabe mushobora kujaba ku murongo gutandukanya muravyizera Kayini yarabikoze nimuze tuzingurure ngamba umunota umwe ndafisa Abaheburayo 10:26 nimuze turabe namba ishobora kubikora vuba cyane igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 ndibaza umurongo wa 26 turabifise byanditse ngamba munyihanganira kandi tubisome gusa umunota umwe ni byiza cyane ngiye kuko namba dukora ivyaha ibigira nkana kandi tumaze guhabwa kumenya ivyo kure ntihaba hasigaye kimaze icyivyaha ariko haba hasigaye kwitegana umuriro w'inkazi uzorigata umwansi w'Imana uko niko ijambo gera ry'Imana rigize namba tutizera ibigirankana tumaze kubibona no kuvyumva rero turi hakurya y'umurongo ntihazosubira kwigira haba uguharigwa kwavyo warenze umurongo yo uvuga uti Imana iracampezagira yo yego nibuke Isirayeli mbere igihe Imana yabaha isezerano hariya mu gihugu cera mu gihugu cyari cyiza cy'amata n'ubu kandi igihe Mose yarungika Kalebu na Yosuwa nabatas kugira ngo bagende batati igihugu maze bakazana ibimenyamenya byemejwe cy'icumi muri bo bavuze bati ntidushobora kubikora ntidushoboye raba ingorane hariya tuzoba turi abashikuzi dufise ututuntu dutoya two kunywanisha rabyo bafise ntitubishobora ntidushoboye kubikora Yosuwa na Kalebu bavuze bati turashoboye rwose kubikora Imana yatanze isezerano kandi mwibuke basubiye inyuma aho hari Kadeshi Barunea kandi basubiye inyuma maze bacakira inyenyeri bacika inyererezi mu bugaragwa kandi umwe wese muri bo yarapfuye kandi yarazimiye ibihe bigashira Yesu niko yavuze ntimurengane uwo murongo sitandukaniro murabona iyo uzi gukora icyiza kandi ntugikore kuri wowe ni icyaha Isirayeli yakoze nk'uko nyine inyuma yaho babonye Mose yemejwe maze barareka baramara bapompa rujya rubuto rw'agaciro rwemejwe mwungere ntukigere na rimwe uvuga ikintu kinywa kigwanya ijambo iri jambo raba Baramu yari umuvugisho kandi yari yabonye urubuto rw'Imana rwemejwe ariko yitwaje idini ryiwe bwite rihambaye yabamwo Mowabu yabonye uwo mugwe w'inyererezi winjira mu gihugu yarabapomfye maze avuga ati rindi gatoya twese turi abakristo twese turi abizera rero ba data na baso ni bamwe mbega ntituri abana ba Loti Loti ntiyari umwishwa wa Aburahamu mbese turi bamwe reka twabirane kandi Isirayeli nka Eva mu itongo rya Edeni yararetse Satani akamupompa yarongeye ipompa Isirayeli biciye mu muhanuzi w'ikinyoma mu gihe umuhanuzi w'ukuri yari muri bo afise ijambo ryemejwe ariko biciye mu byiyumviro by'ubwenge bwo mu mutwe yarabapompye byiyumvire rero ntibyigeze biharegwa icyo cyaha nticyigeze giharegwa imbuto zaboreye neza mu nzira y'igikorwa mu nzira ija mu gihe cy'isezerano umwe wese muri bo yarapfuye arabora neza na neza ku rusengero bari mu gikorwa bakurikira Imana maze barareka Satani arabapompa bijya bintu byo mu bwenge by'amashuri by'iyumviro byo mu bwenge bavuga bati emwe twese turi bamwe twese turi abana b'Imana si ariko yararetse umwigisha w'ikinyoma hari yarabapompa by'iyumviro byo mu bwenge yararifise kandi nka kujya nyene kw'Imana mpuza amashengero kw'inama mpuza amashengero bikira bikora ubu murabona cyo kimwe emwe twese duzohurira hamwe mu idini rihambaye integuro y'idini yabyo byose ni iy'umugwanize ni ikimenyetso cya cya gikoko muri Bibiliya nzoro nk'igitabo kivyerekeye vuba cyane umwami abigombye itegereze mu gihe cya Nowa kubona ijambo ryaradugijwe ngo rirerembe rero reka mvuge ikintu gitoya ngaha ijambo ryari ryegeranijwe kugira ngo rihindugwe riva ku isi rijya ku ijuru babonye ikintu gifata ishusho ariko bamwe n'ibyiyumviro byabo byo mu bwenge baratwenze umuhanuzi Nowa igihe yariko aravugishwa iby'igihe cy'iherezo ariko ni iki yakoze icyo kintu cyari gikozwe n'ijambo ry'Imana gisizwe imbere y'inyuma n'amasengesho n'ukwizera igihe imvura yagwa ibyiyumviro byose byo mu bwenge by'amadini byarapfuye maze birabora neza na neza mu mashengero yabo neza ku isi kandi ubwato bwararerembye hejuru ya byose ubumenyi bwa ponse imbuto za bureye neza ku rubanza mbega tugerageza gukora iki uko biri kose mbega turiko tugerageza gushyira ishengero ryacu cyangwa turiko tugerageza gushyira ijambo ry'Imana turiko tugerageza gukora iki turiko dukora iki mbega turiko tugerageza kugarukana abantu muri ibi mbega uyu Eva hambaye ko agerageza gukora iki muri iyi minsi ya nyuma nishengero Eva ngiye gutegereza kurangiza ubunyene mwene data kuko burije gusama gusa nk'iminota irenga 15 hanyuma nca mpagarika kuri ibi byanditswe byanjye hano yego ni byiza ndabizi yemwe birashoboka nk'uko aba bantu bashaka kwinjira hano kandi bahasukure ariko gusa bisa naho bigoye guhagarika ndanyarutsa ni byiza raba Eva hambaye uno munsi w'ubumenyi w'indero avanze byitwa ishengero mbega ariko aragerageza gukora iki ariko aragerageza gushimagiza ijambo ry'Imana hanyuma akareka abantu gukora ibyo bakora ntibariko barakoresha akayungiro k'umuntu yiyumvira canke akayungiro k'Imana raba ibyo bama bariko bashimagiza ubwabo ishengero muri mbuto yiwe yononye gambi w'ubumenyi ya kwegeye ubwoko bwose kuba ibijuju byo kumenya ijambo ry'Imana ku by'ubumenyi ubumfashe izo mpanuro sinye kubyisunga umwanya munini yakubwira duheze ibijuju kwera ubumenyi igihe Imana neza hano ku isi ikora ibyo ikora kubwo ijambo ryayo ryahishuwe rero ntibarimenya kuko ni ibijuju kubera ubumenyi ibijuju kubera ubumenyi ariko ndatwenga rero kubera mwene data Williams hano yanditse ku rupapuro ati urashobora kuguma aho mu muhinga mose ikintu nk'icyo ariko ndashima ibyo ni byiza byo kuri murabona ariko abantu bakora ibyaha babishaka ibyo byatumye umunsi uburyo bwo gukora bw'amashimiro ku isi yose bacumura ku mana babishaka yemwe n'ifato nziza izobereka ibyari byo ni byiza umwitwara ariko ubushakanyi uhuma amaso yiwe ku ijambo ry'Imana hanyuma agasanga ubwiwe ari gusa ubwira kandi murabizi Imana mu byahishuwe Yohana gatatu ivuga ati kandi ungure ku muto gusiga ku maso yawe ubone kubona murabona umuto gusiga ku maso ni ijambo ry'Imana murabizi bavuga bati ujya muntu yize imyaka 40 kugira aronke impapuro ziwe z'umutsindo ni umwigisha afite impamyabushobozi BRDDD hamwe n'ibi byose mbega murazi icyo Yesu yabivuze ko yavuze ati umuntu yihebe Pawulo yarabikoze muvuga muti ibyo ntimubisigure ibyo yemwe kuki Pawulo yabikoze none yavuze ati imvugo yanje ni ukwigisha kwanje ntibyari mw'amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ariko byaserukamo nkwemu n'ubushobozi kugira ngo ijambo ryanyu mu kwizera kwanyu guhagarare ku ijambo ry'Imana ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu bisa naho abantu batakaje inyifato nziza no kwiyorosha ntibakimeze nk'uko bari basanzwe bari hari hamenyerewe igihe umuhanuzi avuze ati uku ni kuhora hagize abantu barajugumira ego barabikora tanke abantu baragenda kuko baba batinye ariko ubu batakaje ukumutinya kose ntibatinye Imana Salomo yavuze ati ugutinya Imana ni itanguriro ry'ubwenge itanguriro ryabwo ariko umuhanuzi ashobora kuvuga ati uku ni ko harahagize abantu bakavuga bati ubuhunzi murabona nta byizigiro bikiriho kuri bo ni bavuga bati yemwe turi abanyabwenge ntidutegerezwa kwemera ibintu byo turazi ico turiko turavugana kandi ni umwibutsa wa kera uvuga uti ibijuju bizohonyoza ibirenge aha abamarayika batinya guhonyora ni ukuri kuzuye rero n'ukuhe guhindura n'imboga turonka gute yihindura riza niki Imana irarikora ibicishije muri mpwemu w'ijambo ryayo irahindurira terura urubuto rwayo igasuka mpwemu wayo kuri go hanyuma rukama mpwemu wayo arahindura urubuto jambo rukaba rwemejwe bijanye n'ubwo ko bwago uri ubuhe bwoko bw'urubuto bwerekane kiri muri wewe ntushobora kugihisha icyari cyo cyose uri ibyina kiragaragara hanze ntushobora kugihisha ntushobora kugira igiti kibi icyo gitari murabona kizomira uko nyine mpemu yera arahindura imbuto ziri muri cyo ntibiraba uko bwoko bw'urubuto azohindura nimba uri umugwanizi ari umugwanizi uruzokwama umugwanizi nimba ari ndyarya ruzokwama ndyarya nimba ari ijambo ry'Imana ry'inkomoko kizokwama umuhungu n'umukobwa b'Imana b'inkomoko biciye ukayungira ko umuntu yiyumvira igihe urubuto rwibonekeza biciye muri iyo bivyara umuhungu w'umukobwa n'Imana umunsi umwe igihe isi yari ikiri ibuziba yuzuye umwiza Imana rero ni mwumvirize neza kuko nitugiye kuvuga kandi kanya gatoya gusa mwitegereze igihe kimwe igihe isi yari ikiri mu bwoko bwose bw'amadini igikono cyo gukarabiramo amaboko yambara imvune n'ingofero zitandukanye n'ibindi yari iri mu mwiza w'intimbatimba isirayeli ijambo ry'Imana mu batituza imigenzo yanyu mwigishije hanyuma mwitegereze abo baherezi bera nk'uko babita hanyuma Yesu yavuze ati muraba so wanyu n'ubugwanizi kandi ibikorwa byiwe nibyo mukora murabona nibyo yavuze neza na neza rero mu gihe isi yari iri mu rugo ruzazane mu w'Imana yagendagendeye kugira kandi hejuru y'ubuto rwari rwaratoranijwe yasigwe no guhindura Yesaya 9:16 ry'isezerano ryayo w'Imana yambaye umubiri we kugira icyumure icyo gihe cy'uruzazane mu gihe umuntu yari yaremwe mu ishusho y'Imana Imana yaraje hamwe no kuvugishwa n'Imana yarabyeretswe mbere rero nibibuka ijambo umuhanuzi yabibonye imbere wa muhanuzi nyeneyo yabona Satani mu minsi iherezo murabona mu rutonde rw'inyigisho z'ubumenyi n'ibintu yari afise urutonde rw'amadini wa muhanuzi nyene Yesaya 9:6 havuga hati kuko umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu uco kuko igitangaza umujanama Imana w'ubushobozi idatuma twese ahoraho ubutware bwiwe buzo nta herezo buzogira kandi iryo jambo ni ijambo ry'Imana kandi muhemu yagendagenda hejuru y'iryo jambo kandi ryabumbiwe mu nda y'inkomi y'umuntu umwana aratuvukiye si kuremwa kuvuka Satani yaragerageje aragerageza ubwira kandi kuri poma yamutwaye hejuru amubwira ati nimba uri ico uvugwa kuri rero ngira ukurikiza gatoyi nga nyereka uko mubigenza hindura isi umutsima hanyuma aya mabuye abe umutsima reka tukurabe usuzuma kuko ibyanditswe bivuga yuko uzobikora mbega murabona ayo madayimoni y'idini uno munsi avuga ico kibi nyene nimba hari ikintu nk'icyo cyo gukiza indwara biciye ku Mana nguyu mwene data munaka mukize turabe iyo mpemu mbi nyene niyo yahagaze ku musaraba wa Yesu ivugete nimba uri umwana w'Imana niwikure ku musaraba ijambo ryavuze yuko yari umwana w'Imana muhemu yari amwerekanye ko yari umwana w'Imana Yesaya 9:6 yarabishikije kandi rijya joro benshi muri mwebwe mwari ku maradiyo mwumvise ukungene twatanze isomwa bizwi hafi 60 na ndizera bishaka kwemeza yuko ivyanditswe vyavuze yuko uwo yari we yo Satani yagerageje ubugira kandi yakoze ibishoboka ijoro rimwe yararyamye mu bwato nyuma arabona sinzire hanyuma yavuze ati ngira ndamutikize rero ariko ntiyashobora yagerageje kumugerageza kugira akore ikintu kibi ariko ntiyashobora kugikora kuki yari yasuswe ko igitwikira gutoranywa ntibashobora guhendwa oya oya ijambo rivuga yuko yari kuba ngaha amen nta dayimoni izoba mu izomugirira nabi kandi nta wundi mwana w'Imana yatoranijwe gufata ikibanza cyiwe yasuswe kikimutwikira ishano rya Satani mbere abahinga bo mu madini ntibamukora ko namba abandanya nani kintu kizomugirira nabi murabona ntangaruka nimwe kuri we emwe ndakubwira musenyeri w'isi yose ndayitegeka ni wansenga ubunyene ingo mu mugwi wanje nzokubwira uganza nzohava ndakuduze wewe yavuze ati jinyuma Satani jinyuma yanje handiswe ngo uzosenga Imana ijambo kandi wenyene gusa niwe azo korera hanyuma umunsi umwe kuri uno muntu ahambaye ndashaka kuguma aho gatoya ariko umunsi umwe mpuye muyururutse kuri we ubugira kandi kuko hari jambo rinaka ryanzwe rijanye nawe bivuye ku Mana biciye mu muhanuzi kandi yayoborewe ku muyangayanga nk'intama kandi wimpuye muyururuka kuri we hanyuma aramujana hanyuma amurungika ku musaraba ikaruvariyo yapfiriye ngaho kandi kintu cyose cyavuzwe kuri we mu rupfu rwiwe cyarashitse ngo kizane umuco n'ubugingo ku mbuto zose z'Imana zotoranijwe izari ku isi yazanye inzira yo kubikora hano hari urubuto mwemwe azana ubugingo ahindura abahungu n'abakobwa b'Imana kuva mu isi muri uno mwijima w'umutsitanya kuja kuba abahungu n'abakobwa b'Imana nti mutsitare kuri rino jambo gutoranywa ndazi yuko mutsitara ariko mwumvirize si jambo ryanje ni rimwe mu majambo y'Imana mushaka kwa soma soma banyefeso rimwe kunongwa gatanu ariho yaduturanije kugirwa abana biciye muri Yesu Kristo murabona mundeke gusa ndabihagarike umunota umwe gusa gukura ibi mu bwenge bwanyu murabe nk'uko gusa mwari muri so ku itanguriro akarema ngingo kuri ubuto mwari muzi ibyo umwe wese muri mwebwe mwari mu sogokuru wa sogokuru wa sogokuru wa sogokuru wawe kandi mwari mu bizi musome igitabo cy'Abaheburayo aho dusanga yuko Lewi yatanze ibigira cumi igihe yari mu bura bwa Aburahamu urunganwe inshuro z'inyuma yiwe igihe Aburahamu yatanga ibigira cumi kuri Melikisedeki byahariwe kumwuzukuru wiza wiwe w'umunsi yiwe cyane kandi yari akiri mu bura bwa Aburahamu ngibyo rero murabona wari mu bura bwa so ariko so ntiyashobora gufatanya na wewe gushyitsa ahinduwe mu mubiri w'inyama umuhungu wanjye hajya yari muri jewe nashaka umuhungu ariko yari muri jewe icyo gihe murabona yari muri jewe icyo gihe ariko biciye mu bugeni yahinduwe acika umugabo nka jewe hanyuma rero aba nka jewe hanyuma muba nk'ababyeyi bawe urabona kuko byari muri wewe kuva mu itanguriro ubu nimba turi abana b'Imana ibiyigize byiyo aricyo uri gice cya so sinyoko so akabuto kari muri so urabona kandi rero nyoko yari ubundikira yakubyaye yatwaye urubuto rwa so murabona kandi si yagataka mu mubiri nayo ni ikibundikirizo gitwara urubuto rw'Imana murabona neza na neza sisi ukuntu isi hambaye ni ukuntu Imana yayikoze ari nini ya murabona murabona rero namba uri umuhungu n'umukobwa w'Imana rero wari mu Mana mu itanguriro uri ibigi ize namba utari hari icyo gihe rero ntiwigeze ubaho cyane ntuzigera ubaho kuko sinshobora gutwara mu bura bwanje umuhungu uyu muntu ngaha cyangwa ujya muhungu hariya nshobora gutwara gusa abahungu banje bwite kandi bose nanjye haleluya murabona abahungu n'abakobwa bari mu Mana ku itanguriro ubu murabe waronse ubugingo budashira niko uvuga turabizeye ko waronse ubugingo budashira yemwe hariho ishusho imwe yonyine y'ubugingo budashira kandi ni Imana ico nico kintu cyonyine kimwe bidashira ni Imana rero namba ufite ubugingo budashira bujya ubugingo buri muri wewe bwamye buriho kandi wari mu bw'Imana imbere y'uko habaho isi kandi ijambo bwayo Yesu bwiwe yitwa ijambo kandi muri we Yohana rimwe havuga hati gambere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe rero wari mu bura bwa Yesu kandi wagiye Karuvariyo hamwe nawe wapfanye nawe kandi wazukanye nawe kandi uno munsi twicaye ahantu ho mu ijuru muri we kuzuye muhemu wiwe abahungu n'abakobwa b'Imana twapfanye na Yesu atankeka ubu rero nshobora gufatanya nawe mbere ntiwashobora kuko wari jambo gusa wari muri we urubuto ariko ubu yarakuragaragaje kandi ubashaka kumufatanya nawe rero yarampanutse yihaye umubiri ku buryo yoshobora gufatanya nawe mu buryo butunganije murabona ugufatanya butunganye yo mana weyo ayo mabanga y Imana yimbitse sukuntu biteye igomwe murabona Imana ntiyoshobora gufatanya muri muhe murere Imana yabaye umuntu hamwe natwe Yesu Kristo yari Imana ubwiwe yagaragaye kuko yari umwana kuko yarabyawe ariko rwari urusengero gusa rw'iyogo mu kubamwo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe kiretse umwana w'ikinege wase niwe yayimenyekanishije Imana yiyubakira inzu ubwayo umubiri wo kubamwo yamanutse ku buryo ushobora kubikora kuyikora ku icece cya mbere cya Timoteyo 3:16 nta uhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana rihambaye cyane niri umwe yerekanywe afise umubiri akaboneka ko ari umugororotsi mu mpemo akabonwa n'abamarayika akizegwa mwiza akaduzwa mu ijuru murabona ubu wewe nkuri n'umubiri nawe nkuri n'umubiri rero mushobora gufatanya ubu kuko yarabigize Imana n'urukundo Imana ni urukundo sibyo kandi Yesu yarabigize Imana by'urukundo kandi bigize Imana byari urukundo yagaragara ni ukuvuga Imana ubwayo ibigize Imana byose byari bimase kuri yo byaje kuri we abo data yampaye bose bazoza kuri je watanheka bategerezwa kuba abatoranijwe namba atari uko ntuzoba hariya nta kindi atankeka ubu dushobora gufatanya byari biciye mu butunzi bw'ijambo ryayo kandi ariryo ugizwemo ugizwe n'ijambo kuko yari ijambo mbere na mbere uri ijambo ubu murabona ndiko ndavuga ubutumwa iri joro canke kuyinga canke umwe mu minsi yo yimirije kuvyerekeye ico jambo riri murabona kandi ubu muri igice c'ijambo ni mwumvirize hano ikintu kimwe nashobora gukora sishobora kwirata abasogokuruza banje oya nanje nciye mu mwanda mubi data yari umunya elane mama yari umu hindikazi igice cy'umuhindi nyina yari umuhindikazi yafata umushahara wa bakuruke yemwe bose bari imboregwa benshi muri bo bapfuye bahagaze bagwana bagwanisha inkoho n'ibindi sishobora kwirata ikintu na kimwe kuri ibyo kuko mu gihe cyabasogokuruza cy'igisekuru cyanje biteye ubwoba ariko mwene data hari ikintu kimwe nshobora kwiratira nshobora kwirata umwami Yesu Kristo yacunguye kandi hamwe n'ubushobozi bwiwe ubwo guhindura ateye urubuto mu gutoranywa kandi nararubonye ndi umuhungu wanjye ubu yego nshobora kumwirata kandi namaze imyaka 30 n'itatu y'ubuzima bwanje ndamwiratira iyo mba numaze iyindi myaka 30 n'ita numwiratira birushirije murabona nshobora kwirata umukurambere wanjye haleluya we yancunguye kandi yateyemwo ngaho urubuto rw'ubuzima kandi yandetse nkaba kuri iri jambo yarungise mpuhe mu wuwe maze akavuga ati nguyu vuga iki kandi kizoba kora ikirya kandi yo mana we nshobora kumwirata yabikoze gute biciye mu koga amazi mu ijambo amazi yo gutandukana ndifuza ko twoshobora kubisigura abizera b'ukuri baturanije bazogumana n'ijambo kuko ari gice cy'iryo jambo yo mwanyenyeri ziyere muzogeza ryari kuyere mwebwe abametodisi ababatisita abapereseptereya abanyamahanga bo mwoba muri bose inyenyeri ziyerera ziva mu ishengero zica murindi bava iburyo baje mu bamfu bava ku nkoneja gure baja ku yindi bava mu izi baja mu yindi kuki mutaza yipfuza gufatanya namwe arabipfuza ishaka kubahindura mu kugira ibyiyumviro byanyu bishasha atari ku ishengero cyangwa ku idini ariko ku ijambo ryayo iryo mubereye igice nambe icyo cyifuzo kiri muri mwebwe hahigwa abafite inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari bo bazohazwa murabona kandi yari yarungitse ubushobozi bwiwe bwo guhindura kuba kuru kubakura muri uku kononekara kw'idini mwari murimo muri uru ruzazane rwononekaye mwari murimwo imana yarungitse ubushobozi bwayo bwo guhindura ijambo ryayo ryagenyaragatwe ryemejwe kubakura muri iri dini ryononekaye n'ubutamenya mwagenderamwo mugenda menya impumyi abatindi kandi mutabizi muvyiyumvire bagenzi murazi imana yarungitse ubushobozi bwayo bwo guhindura gushitsa ijambo ryayo kandi yahinduye umubiri wose wa Sara na Aburahamu yahinduye umutama w'umutamakazi kuko yasezeranye ko yabikoze kandi icyo imana yasezeranye gukora icizogikora nta na kimwe kintu icyo ari cyo cyose ikintu cyose cyononekaye imana nta na kimwe ishobora kugikoza aziko izoguma ijambo ryayo kandi izorungika muhemu wayo jewe uhoraho nara uteye nzoruvomera umurango nijoro gutinya ko hagira urushira ku urushikura mu biganza byanje niko bibiliya ivuga yo mwanyenyeri muyerera mwebwe cyifuzo kiri mu mutima wawe mutegerezwa kukigira cyane nimwoba mwicaye ngaye iki gitondo kandi nimwoba muri ayo mashengero inyubako z'amashure n'ibindi muri umwo higya no hino mu gihugu y'ikinukinaka kitabazamwo hari umuntu munaka yaravuganye namwe ntimuje kure hari kuhagirwa amazi n'ijambo kuzobatuma mwe mwera nka sheregi yo bana b'Imana mwumvirize mugume muri uko mwononekara kuvemo aba Aburahamu yizeye Imana maze yita ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranye muvuga muti nubigenza gute kugira ngo mbeho iki nogikora gute ibyo n'akazi k'Imana nukora gute abo dufatanije bona Imana yavuze iti uzoheba se na nyina umugore w'umugabo ingo amazu nzobaha ingingo ingo n'amazu nzobaha ba se na ba nyina na bene wabo na bashiki wabo muri iyi minsi no mu bugingo budashira mu isi igiye kuza ni isezerano mugenzi urugo yo ubwo rutegerezwa kuvomeye isezerano ryose Imana itanga rirashika urubuto rwose rw'Imana ni isezerano kandi mushikanje hagarika kumva kunywa kumwa hagarika kumwa kujya mushatsi kuko ikintu bitabereye imbere y'Imana reka kwambara izo mpuzi nigeze sema kuri yo mwebwe bene data mwebwe bagabo mureke gufatana n'ayo madini mu gukora ibyo bintu no kwemera abagore banyu gukora ibintu nk'ivyo ntibibereye ku bakristo garuka ku ijambo fatira ijambo rizokura ritegerezwa gukura ubushobozi bw'Imana bwo guhindura nibwo bwarizanye bwa mbere ari mu nzira yiwe gusa agaruka arigarukana rero ubwira kandi ririko risubira neza na neza aho ryari Enoke yajanywe adapfuye kubw'ubushobozi bw'Imana bwo guhindura ivyo Imana yabikoreye iki kubw'ikigereranyo cy'ishengero rigiye kuzamugwa Eliya yabaye cyo kimwe umubiri wa Yesu wagizwe muzima inyuma yaho upfiriye kandi mwumva umubiri wa Yesu wagizwe muzima n'ijambo ry'Imana kandi warahinduwe mu ishusho ipfuye ikanye uja mu mwana w'Imana yazutse yambaye ubwiza kuko muhanuzi muri Zaburi 16 kumubwiye namba mushaka kuvyandika 16 kumubwiye yavuze ati sinzore ku bugingo bwiwe bwo kuzimu kandi sinzokundira uwera wanje ngo aze abore ewe mana iryo jambo ritegerezwa mushika ni jambo ry'Imana riteye mu mitima yanyu namba mushaka kuja mwizamugwa namba mushaka kuba abakristo b'inkomoko muhiki banzirijamo nkuko nizera ko yari Ezekiel Imana yavuze iti fatuwe muzingo maze uge kugira ngo muhanuzi n'ijambo bibe cyo kimwe kandi buri sezerano ririmo hari yari tegerezwa kwigaragaraza ubwaryo kuko ari urubuto rw'Imana rw'inkomoko ntimureke ngo umunyateolojia ngayize agerageze kuri bakuramwo ntimumureke ngo abapompe n'ubumenyi bw'umubiri n'ubuhinga n'amashuri mwizera Imana Aburahamu ntiyafashe ubushakashatsi bw'igihe ciwe ngo avuge ati ndashaje cyane ku buryo ntoronka umwana na rarengeje igihe gose nakoze iki kijya canke ikindi ariko yafata ikintu cyose kinyuranye n'ijambo ry'Imana n'ikitabariho kandi ntiyakekeranije isezerano ry'Imana mu kutizera ariko yari ayuzi inkomezi ashima Imana yari azi yuko Imana yari ishoboye gushitsa ibyo yasezeranye yo bahungu b'inyererezi mwononwe n'ibitegwa byizingira kuri iyi si bashiki bacu b'inyenyererezi mwakwezwe n'ibibanza sibigezweho by'iyi si kandi mushikanje mukundo ushobora kumfata nk'umutama adakomeye ariko umunsi umwe niwahura n'ivyo Florence Jacarian yahuye navyo byaje yicaye muri iyi nyubako na wenyene muri iki kibanza nk'uko ubize niwahura navyo zobona yukuri ijambo ari ukuri atari jewe Jacure yaho hantu basukuri imishatsi ivyo bibanza badandarizamo ibigezweho Jacure y'ivyo bintu muvuga muti kuki utu utabigisha ibintu bihambaye ingene boba iki tangura gusa n'indome zanyu abc hanyuma rero tuzoshika ku biharuro murabona tangura mwige gusa ni nko kuyikorera kwanyu kugira ikimaze nuko bene data ndabahanura nkaba ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibimaze ibizima byera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimaze mugire gusa ukuyikorera kwanyu kugira ikimaze Imana izokwita kubishigaye murabona kwiyumvira ibintu murashobora kwiyumvira ubwanyu kandi murabikora mbega si ibitera soni ku mugore kwiyambura impuzu agasohoka ngaha agakora ukuraho mu gihe bibiliya ibicira kwiteka mbega si ibitera soni ku mugabo kwishira ubwiwe mu bintu by'inyigisho zanduye nk'ivyo mfise uyu munsi n'uyu mwanda wose ngaha n'aya maseminari y'umwanda n'umwanda nk'urya mu gihe binyuranye rwose n'ijambo ry'imana murabona iminwa ya Yesaya yari umuntu asanzwe gusa w'iminwa yanduye yavuze ati mwami mba mu bwoko bwanduye kandi bivize iminwa yanduye mbonye ibara kuko nabonye Imana maze umumarayika aramanuka avata ikara ryakagira yokoje ikimana ku gicaniro cy'Imana maze ahindura iminwa yiwe kuva ku minwa y'umuntu w'inyererezi ahinduka iminwa y'umuhanuzi afise niko Uhoraho agize ubushobozi bw'Imana bwo guhindura abarovyi 120 n'abadandaza bashaje bagurisha amarangi acanze n'abagore kandi abo bakoraniye hamwe mu cyumba hejuru bugaye imiryango bamwe muri bo bakujya batigeze bigira ngo basinye amazina yabo ubwabo Imana yarabahinduye ibakura kuba abarovyi b'abantu kuva mu bagabo n'abagore bo mu ibarabara baba abera b'Imana badapfa ubushobozi bw'Imana bwo guhindura Pawulo umunywanyi w'ishengero y'abantu mu presbiteriano umuntu metodiste mu batisi mu presbiteriano mu panekote cyangwa ikintu nk'icyo yamanutse mu ibarabara afise imuhemu y'ubugararije muri we yuko yarazi byinshi kurusha abandi bose muri bo yari yarigishijwe na Gamaliyeli umwe mu bigisha bahambaye babaye mu gihugu ni iki cyamushikiye mu nzira y'i Damasiko gufata umugwi w'abantu bari bizeye ijambo ry'Imana mu nzira aje hariya yakubiswe hasi hanyuma yumvise ubutumwa kandi bwaramuhimbiye kuva ku munywanyi w'ishengero nuwama aja kwishengero aba umuvugishwa n'Imana yanditse ijambo ry'Imana mu isezerano rishasha kuva ku munywanyi w'ishengero abuwera yo inyenyeri yerera reka duhagarike umwanya atangura hamwe urubuto rutanguma hamwe rugenda hirya no hino muri uku kononeka yahinduye muri we ukigitondo mu ibiriza ndasabye mu gihe umuntu agerageza guhagarara hagati y'aba bantu hose mu gihugu aba muri ko mwumviriza namba mukiri mu murongo wa telefone mwebwe muyerera aho hantu ndabasabye mwicisho mwicare ubundi munota umwe ndazi ko igihe cyarenze ngahe Jackson canke murantunga ifonexi ni saa sitandatu zibura iminota 20 kandi nagize aba bantu bose igitondo cyiza nabujije kuja ku kazi hanyu kanyu n'ibindi ariko murabe mugenzi nkunda ushobora kuba uri kure y'Imana ibihe byose ndakwinginze ugaruke iki gitondo urabishaka hariho icumba mu isoko mu bwato bw'inka haheze igihe ndazi ko ari ibyo kuri uyu mwana yavutse kugira ngo akize abantu abakura mu byaha byabo Yohana yaramubonye ku nkengera umwagazi w'intama w'ibihe byose yo Kristo umwagazi w'ikaruvariyo yo ndamukunda uwo mugabo w'igalilaya w'igalilaya kuko yankoreye byinshi yampariye ibyaha byanjye byose yasizweho umuhemu yera yo ndamukunda umugabo w'igalilaya umutoza kore yagiye gusenga mu rusengero ari umunsi umwe arasemerera ati ewe mwami ngirira ikigongwe ibyaha byo byose arabihariwe amahunze yinjira mu muri we yavuze ati nimura uyu mugabo wigarira nivyo uwucumbagira yashoboje gutambuka ikiragi carashobojwe kuvuga izo nkomezi zavuzwe n'urukundo ku kiyaga nimpumyi yashoboje kuba ndabizi byashoboka kuba byonyine imbabazi z'uwo mugabo wigariraya gereranya ivyo n'igikorwa c'Imana iki gihe umugore w'iriba yavuze ivyaha vyiwe vyose ukuntu ico gihe yari afise umugabo batanu yarahariwe ivyaha vyiwe vyose kandi amahoro yuzuye mu nzira yinjira muri we yarasemereye ati nimuze muraba uyu mugabo w'igariraya umugore ashobora gukora cyo kimwe yasomye mu mutima wawe iki gitondo umugabo ashobora gusoma mu mutima wawe yo mutoza kora urusenga yo ndakunda umugabo w'igariraya kuko yankoreye byinshi yampariye ibyaha byanjye byose yashyizweho mpemu yera yo ndakunda umugabo w'igariraya mbega ntimumukunda hamwe nanje iki gitondo umunyavyaha w'intagondwa kandi w'inyerereza ingaha canke hanze aho buri hose ntiwekwemera umwami wanje iki gitondo we n'ijambo kandi ijambo rya kuzaniwe ntiwemere iki gitondo uraza gutarika ibiganza vyawe gusa canke uhagarare canke ikintu kinaka maze usenga uvuga uti ndashaka kumwemera ubunyene mwene data ndabishaka ndashaka kumwemera ubunyene uraja guhaguruka uwo ari we wese ashaka gusenga maze uvuga uti ndi gusengerwa bambe ndi umunyavyaha ndashaka Imana igwezagire mugenzi wundi mwese musenge ubu akanya gatoya gusa muri bujya bwato bw'inkara heze igihe hari mu kajagari murazi si yari ndazi ku byaro by'ukuri umwana muto yavutse kugira ngo akize abantu abakura mu byaha byabo Yohana yaramubonye ku nkengero umwagazi w'intama w'ibihe byose wa wundi uno munsi yo ni Kristo wabambwe i Karuvariyo nkimwo mukunda uno munsi n'umutima wanyu wose ku buryo mushobora kuvuga muri muri uko kuntu isi imeze mwicayemwo mwebw'abagore mwebw'abagabo yo mwicariye iki ngaha iki gihe cyose vyerekana ko hariho ikintu kinaka hariya gishoboje kandi kinyotewe nimwo bamwicaye ngaha aya masaha abiri canke atatu mwicaye muri iyi nyubako nk'iyi hariho ikintu kinaka nimwo citaho uno munsi mureke iyo mideri n'ubushakashatsi n'ibindi byose byo mu isi bikazimangana mu bwenge bwanyu kuvuga uwo mukunzi mwene data canke mukunzi mushikanje amasengesho ariko ariyunga ibihugu binini biriko birasambuka Isirayeli irikanguye ibimenyetso abahanuzi bavuze mbere iminsi y'abanyamahanga iraharuwe buzuye ubwoba garuka ewe washiragiwe mu bawe umunsi w'ugucungurwa uregereje ubwoba butuma umutima w'abantu uranduka nimwuzure mwemu amatara yanyu ateguwe kandi afise umuco murangamize amaso hejuru gucungurwa kwanyu kuri hafi abahanuzi b'ibinyoma barababesha bahakana ukuri kw'Imana Yesu Kristo niwe Mana yacu rero ibyo ni ukuri murabizi twese igihe tubayemo ariko yavuze ko hazaba umuco nko mu gihe cyo kukagoroba inzira y'ubwiza atankeka muzoyibona icyo ni cyo gihe tubayemo ubunyene umuco uzokayangana neza kukagoroba igihe umwijima wafashe icyicaro igihe cy'ikirengazuba inyenyeri yo kumugoroba ikirengazuba ni inyenyeri yo kumugoroba kandi nyuma y'ujya mwijima kandi se hato umugabo wo gutandukana igihe amaherezo nzoba ngiye kuko bari hanze ari ari mipaka igihe n'ikirere kandi mipfunda yoshobora kunjana kure cyane ariko nshaka kubona umudereva wanjye mbona nkubone igihe nzoba najabutse urubibe ntimumbwire mu mudiho w'agahinda ko ubuzima ari indoto igaragara kandi ko ubugingo ubusinzire bwapfuye kandi ko ibintu atari uko bishaka gusa yego ubuzima ni ubw'ukuri kandi ubuzima ni ugufyina kandi imva si iherezo ryabwo kuko uri umukungugu kandi uzosubira mu mukungugu ntibyavuzwe ku bugingo ubuzima bw'abantu bahambaye buratwibutsa twese ko dushobora kugira bwiza buzima bwacu kandi tumaze kugenda dusiga inyuma yacu amakanda ku musenyi w'ibihe amakanda nkumbura uwundi mu gihe azoza kiyaga kigaragara cy'ubuza mwene data gowe yatwawe abonye ibyo azosubira akagira intege muba abantu bakora rero bama ibikorwa hamwe n'umutima w'ubutware mwiteguye kugwana atari igitungwa utegerezwa gusunika uti utumagenda tubintware mu ntambara mukunzi mana nabawe mbonye abagabo babiri bahagurutse data ndasaba mana ko bakira ubashaka kuba abahungu bawe bikanguye bava mu butamenya bw'ubuzima babayemo kandi ubu bashaka kugigwa abatagira agasembwa no kugigwa abashasha n'umubatizo wa muhemu yera kuri rujya rubuto rwatewe mu mitima yabo no munsi mana w'ibihe bidashira muremye w'ibintu byose wakoze ijambo ryawe kandi ndazi ko waruzi ko aba bagabo bose koze ibi iki gitondo ndasaba mwami ko uja kuvomera rijya jambo murango nijoro no kutazokwigira wemera satani ngo bakure mu biganza byawe se cobi giti rimwe na rimwe ni paradizo y'Imana igihe ikintu cyose kizoba cyagarutse ubugira kandi ko ijambo ryawe ntirishobora kunanirwa kizoba bugira kandi kuko kandi ntihazoba iterambere nkiri mu isi igirize ntihazoba imiduga cyangwa ikintu na kimwe ndetse ubumenyi bwakoze ntihazobi ibintu nk'ibyo mu isi igirize ariko rizoba ubwoko bw'iterambere ry'Imana bwite iryo izobaho mu nganji y'ubwiza kuko muri rino terambere hari indwara urupfu mubabara imva no kwifuza ariko muri burya bwami bugira buze nta rupfu nta mubabaro nta ndwara nta gusaza yo Mana bizoba bisha shahariya mu iterambere ryawe Mana duhindura uno munsi kubw'inkomezi zawe kubwo gukigura kubwo ukugirwa bashasha b'ivyimviro byacu guhindurwa kuva mu bintu bibi by'isi kuja mu ijambo ry'Imana kandi emera tugirwe bashasha kubw'inkomezi zo guhindurwa z'Imana ku mbuto iri mu mutima wacu kugira ngo twizere mu byaremwe byitwa abahungu n'abakobwa b'Imana rino ni isengesho ryanje kuri wewe kubwa bano bantu mu izina rya Yesu amen ubu kuri mwebwe muri hanze asamirana aho muri hose ndashaka mwakire Kristo hino nk'umucunguzi wanyu bwite kandi mwuzuzwe na muhemu wiwe amajambo yavuzwe kino gitondo ese yokurukira mu mitima yanyu kandi mwakire Yesu hanyuma muraba ubugingo bwanyu no kuraba ibyo ico mubayemo kandi mufate akayungiro k'umuntu yumvira ngamu mubonye mukora ikintu kinaka gitandukanye na rino jambo mukije kure munyaruka cyane murabona kuko hari akayungiro kabagumiza kure y'urupfu iryo ni ijambo ry'Imana amajambo yiwe n'ubugingo kandi azokurinda urupfu mwebwe bantu ngaha ubu muri mu nyubako n'abagumije ngaha igihe kirekire ndabashimiye kukuza kwanyu ndasaba ngo Imana ntimuzoreke runo rubuto rupfe ndizegera yuko mutiyumvira ko mpagaze ngaha nkuvuga bino bintu kugira ndabatandukanye ndabivuga kubera urukundo kandi nzi yuko ndi umuntu apfa nkuko ndi ubu nico gihe cyonyine nzoba nshoboye kubwira abantu ubutumwa kandi ndakunda Yesu Kristo niwe mucunguzi wanje kandi mwibuke nari kuba hariya hanze kwibarabara iyo bitaba kubwiwe nari kuba hariya hanze abavyeyi banje bose abantu banje bose bari abanyabyaha ariko Imana kubwo ubushobozi bwo guhindura bwayo ndabizi byagize icare mu gitandukanye muri jewe kandi ndashobora kubitegeka kuba kuba beza kandi bizigama mu bihe bigoye mbere ku mfiro ku rugi ntabwo bamufise nta kintu gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo. Imana iheza gira umwe wese muri mwebwe kandi ba ubugingo budashira. Ni bangahe hano badafise urukundo rw'Imana? Umubatizo wa muhemu yera murashobora guza kuduza ikiganza muvuge muti nyibuka mwene Data Branham kugira ngo ndonke muhemu yera ubu mutware ijambo mu mitima yanyu hanyuma mugizera ubunimba mwebwe mushobora kwiraba duga hanya mwirabe muri kino kandi murashobora kubonaho muri murabona murashobora kubimenya muvuge muti ni byiza sinadugije kiganza canje kuko nizera konda mufise ni mwirabo bwanyu mukiyo uheze ubone ubwo ko imuhemu iguhenda iraburabona ciyumviro cy'uruhendo hari nzira iboneka nzira ku muntu ari kwerezo nyayo nzira y'urupfu ko sukuri ku musaraba aho umucunguzi wanjye yapfiriye hariya kugukozwe cyane yo niho amaraso yankoreye mu mutima wanjye ishimwe mu gare gusa amaso yanyu munotumwero hanyuma muririmbyo nini dutegeke ibiganza byacu gusa izina ryiwe rishimwe izina ryiwe rishimwe izina ryiwe nirishimwe niho amaraso yankoreye mu mutima wanjye ishimwe nikubwiwe. Ndashaka mwebwe bakristo mukanyibukijijwe narakijijwe cyane icyaha Yesu aratuje muri jewe hajya ku musaraba niho yankijije izina ryiwe nirishimwe izina ryiwe nirishimwe izina ryiwe izina ryiwe nirishimwe cyane yo niha amaraso yankoreye mu mutima wanjye amaraso afise akanyabugingo kubugingo muri yo murabizi risukuri bajya bata muzi yo ingo kwiri bagiza cyane kandi risosa shira ubugingo bwawe buciye bugufi ku birenge by'umukiza ogamwo uno munsi hanyuma wuzuzwe izina ryiwe nirishimwe yo ishimwe mureke twunamike imitwe yacu mu gihe tuyiririmba izina ryiwe nirishimwe niho amaraso yashiriwe ku mutima wanjye izina ryiwe nirishimwe muramukunda. Pawulo yavuze ati nzoririmbira mu mpemu nzotazira mu mpemu reka turirimbire ubugira kandi buhoro buhoro ibiganza byacu biri hejuru. Murazi kibazo kibitwe abantu b'abapentekote twatakaje umunezero waje twatakaje ibishobisho byacu nk'uko Billy Graham yabivuze mu ijoro ryakiye abo bavuga butumwa nacyo ahindukiye bagenda baja mu manuko bakoma amashyi bakubita ibirenge byabo hasi no hejuru ku isi ntambuka bari hafi mu kintu kibanezere nibyo ego ndavuze ikintu kineza murabona murabona ego twaratakaje ibishobisho byacu bureka munsi ibiganza byacu duhagarike imitima ku bw'amasozi nta kibi cyayo murabona ibyo nta kabikabyo urabiraho nzogaruka tanke kuzanya imikama ihambaye ibyimbugwa. icyubahiro gihabwe izina ryiwe. Izina ry'agaciro, icyubahiro gihabwe izina ryiwe, niho amaraso yankoreye ku mutima wanjye. Icyubahiro gihabwe izina ryiwe. Imana ishimwe. Icyubahiro gihabwe izina ryiwe. Shira urubuto mwami mu mutima, amaraso yankoreye ku mutima wanjye. Icyubahiro gihabwe izina ryiwe.